mugira mwumvirize ubutumwa bw'igihe cy'iherezo ukuri kutananirwa kw'Imana nzima bwavuzwe n'umuhanuzi William Mariano Branham igenekerezo rya 2026 kwezi kwa gatandatu 1960 i Jeffersonville Indiana muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibredeng muri Kentucky ntegerezwa kuba ndahari saha 8 kuvuga ubutumwa bwo gusezera uwapfuye guhamba Andrew Branham akaba ari mubyara wanje umugore wiwe yarapfuye kandi igisabo ciwe ca nyuma nuko ntegerezwa kuvuga ubutumwa ku rupfu rwiwe kandi ni Ibredeng muri Kentucky ni ku birometero hafi 240 cyangwa 260 ndibaza mu bumanuko cyangwa ikintu nk'icyo mu bumanuko ntegerezwa rero kugenda kare mu ntumbero yo kuba ndi hariya kandi rero turagaruka mu ijoro maze tugenda ejo kumuhingamo turi notegerezwe kuba ndi muri Tulsa mu yinga riza Tulsa Oklahoma ariko sinzogenda imbere yo kuwa kabiri Tulsa hanyuma rero tuzogaruka ku wa gatandatu mu ijoro tuzoba turi ngaho ku wa gatandatu mu ijoro hanyuma rero kuwinga mu gitondo kuwiyinguza mu gitondo nk'isaha 9 tuzoja mu burengero kandi ntituzosubira kugaruka gushika muri aka gatasi igihe nzogaruka maze nkazana umuryango wanjye n'ibindi rero tuzoba twagarutse muri aka gatasi umwami abishatse kandi atankeka nshaka gusaba ishengero ku nsengero kandi nashaka kuraba namba noshobora kuba turabi iri si joro ry'ingaburo yera acankiraba oyo ya nari ngaha mu ijoro iheruka ry'ingaburo yera ariko sinagarutse ku sinzoba ndi ngaha ku gice cy'ingaburo yera hazoba ariko wiyinga uza mu ijoro niho hari ingaburo yera nama nshaka kuguma ndi ku gihe kuri ibyo murabona iminsi yose muri ko murajya canke mu nywibi mwerekana urupfu rw'umwami gushika agarutse ego yemwe ni byiza cyane mushiki wacu Edith White yabaye muto uyu munsi umwe hazobikoraniro ritoyi muhiriwe kuwa gatanu uza mu ijoro yemwe ese ukuntu ari byiza ni byiza mbega bose baratumiwe mu isabukuru y'amavuko ya mushiki wacu Edith azoba afise nk'imyaka 18 niteka mushiki wacu Edith nkuko navuze uwundi munsi navuze ni murazi mejeje kurenza imyaka 25 rero umuntu umwe yarabye hirya no hino avuga ati nibyo rero navuze nti ubwa kabiri ryari wagize 39 mana yanjye bisa n'ibidashoboka sibyo 39 nama ndamubona nk'umukobwa mutoya gusa murabizi kubera igihe namenye ubwa mbere Edith nibaza ko hari Edith turabe nakumenye ndibaza araheze nk'imyaka 20 n'ibindi ubu ndibaza imyaka 25 nkumbure 28 murabona mvuga ubutumwa araheze imyaka 31 ndibaza rero nibaza ko nakumenya ko kanya maze gutangura kuvuga ubutumwa umuryango wa White rero ndakenguruka cyane ko namenya abo bantu baba yatanye kicitegerezo mu buzima bwanjye akandi namba umuryango White ugiye mu bugingo budashira akandi nkiri muzima asino cyaho hantu ntakuye inkofero mu kuyumvira ibintu bihambaye Imana yakoze hejuru yakajya gasozi hariya yo mana yanjye hajya niho yo ibintu byose nyine byabereye hariya kandi narabonye hariya bishika iby'ubumarayika w'uhoraho yagenda kubijyanye na George Carter byarashyitse aho yandongoreye hejuru yakajya gasozi irya joro hamwe na kirya cy'ubumara hanyuma rero yahuje nanjye kandi mu kwerekwa akandi ko yanganiye mu gashyamba kanaka ba yumana yanjye mwene harabaye ibintu byinshi mwene Detroit yari kumfire akandi abaganga bose bari bagiye kumuraba akandi abanywanyi b'ishengero ryiwe bari hariya bamubwira bati genduza n'ukiza indwara wawe avuye ku mana ubu nanjye nicaye hejuru ku gasozi ndira iminsi ine ndamusengera umwami yavuganye nanjye avuga ati genda umubwire ngo uko niko warahagize azohamba ujya muntu yamutwenze kandi yarabikoze nibyo kandi ibintu byose biri kandi rero ni hariya umwemu yera ubwa mbere muri kaiseki ikishengero nigeze kubona bishika igihe yavuga hamwe izo nkezi zikabaho kandi yahaye mushiki wacu hati icyo cyose yasabye atarabye icyo amafaranga cyangwa icyo cyose kindi yavuze ati birashyirwa ku bibero byawe ubunyene yasabye ubugingo bw'abahungu biwe babiri kandi Imana yarabamuhaye kandi nyine ibintu byinshi byarashyitse hariya ku gasozi Imana ibahetsagire n'iryo sengesho ryanje bavuze ngaha ngo Shaholoze muto yaragwaye Shaholoze Dalton mutoyi ari he Shaholoze ari ahejeje gusoko ni vyiza tugiye uvuze nguki yemwe murabizi tubasengera ubo kuko ngiye kubabwira ico ntegerezwa gukora akakanya maze guheza nshaka kugenda ntegerezwa kuja muri Kentu kandi ntegerezwa yemwe namba y'ibirometero 240 sindabizi ni iyo breeding muri Kentu ntacyo mvira mfise cyuko hangana utegezwa gutwara imodoka ku barari niya uri hakugira ngo uri ce ko hanyuma rero nk'ahantu hangana cyanyaharo cagatoyi werekeza hariya iruhande yo kwa mune data bill kandi ugaca muri ico gisagara hanyuma ikindi gisagara n'ikindi gisagara gushika ku rusengero rutoyi sogokuru yubatse urusengero Methodist rutoyi navugiye mu butumwa haheze imyaka 25 canke 30 kandi uwo mupfaso nategezwa guhambwa hariya yari umuforoma kazi rero yapfuye giturumbuka kandi cyivuzo ciwe cyanyuma cyari cyarukumvuga ubutumwa ku maziko yiwe kandi rero bamwe mu bantu banje baraje ejo maze barambaza namba nogenda kubikora kandi si sinashobora nyene kwanga we yari yicaye hari yari ravuga ati ni cyivuzo ciwe cyanyuma rero byari bigoye murabizi rero navuze gusa nshaka kugenda ku rusengero kandi nshaka kubona abantu hariya kandi nzobikora navyo rero ntegerezwa nyene gusa n'unyarusa kugira nshobore kujayo rero murabitahura rero mu gihe bariko bararondera nibaza mu data Dalton yo yemwe ni vyiza cyane ni turarindira gusa kanya gato yigushika muzane Janis mutoyi nga kandi namba ari wunda shaka kuza ngo bamusengere ni vyiza kandi turi umeze gute Janis mana yanje ngaho hari ngahari hari umupfaso ni mwiza ingo ngaha impamvu ari mwiza cyane uyu ni umwana wa mushikanje kandi nshaka kugaruka ngaha kugira ngo abantu bumve ibyo mvuga yemwe uyu mukundwa muto yafise nyina uw'amagara meza na se w'amagara meza ariko hari icyabaye kuri uyu mwana ni magara make by'ukuri kandi mutoyi kandi aronze aratekereza uko ashoboye kandi atanye kamurazi ko nokwiyumvira uko ariko hama hari ikintu kitagenda neza n'uwo mwana satani ariko aragerageza gutwara uwo mwana kandi nkumbu y'imana ifise ikiganza cyayo kuri uwo mwana murabona turashobora kwitegereza ibyo tubona satani ariko arakora nimwitegereze neza hari ikintu kiri hariya ahantu hanaka rero yaragwaye haraheze iminsi mikeya sinagiye hariya kuko ntari nzi namba yarakize cyangwa atari bwakire nategerezwa kuji Florida no mu bicungararo rero ariko yadukanye umururumbo sibyo gamushikanje yarafise umururumbo mubi waje kuri we kandi n'ibintu by'ubushyuhe biduga gushika nka 39 akagira umurongo w'ibipimo bibiri abaganga ntibazi ibyo ari byo kandi basa n'abakeka makonyera akaze namba yoba makonyera yosiga umutima wowe umeze nabi cyane nk'uko se wabo yamwishe ariko ngiye gusaba ubuzima bw'uyu mwana ku bwa Yesu Kristo murabona kandi murazi Dawidi nk'uko nabivugiye ngaho igihe kimwe Dawidi yabwiye Sawuli yavuze Sawuli yashaka kumuha ibigwanisho n'icumu byo kurwanya Goliyati kigatanya yavuze ati nta kintu na kimwe nzi kuri ibyo yavuze ati reka ntware ito pito iyo nagerageje murabona kandi yavuze ati intambwe yaraje ifata imwe mu ntama za data kandi narayikurikiye n'iyito pito kandi narayifashe kandi naragarukanye iyo ntama rero izi ntama nazo imyagazi n'intama intama z'imana rero reka tuzikurikire kino gitondo nk'ishengero ry'imana kugira ngo tuzigarukane rero umuganga ntazi icyo ategerezwa gukorera uwo mwana kandi nibaza ko umukobwa muto wa mwene data Edith nawe agwaye ubwoko bwa hasi migeze kure cyane ikintu nk'icyo yemwe nize ko Yesu yavuze bati ndabaha urufunguzo rw'ubwami icyo muzohambira cyose ku isi kizoba gihambiriwe mu ijuru icyo muzobohora ku isi kizoba kibohowe mu ijuru turabyizeye n'umutima wacu wose rero Imana iduha ukwizera ko kubyizera n'umutima wacu wose mu gihe dusenga data wa twese wo mu ijuru fashe ngaha iri shugwe ritoyi goyigoyi ry'umuryango wawe ibe ritekereje doroshe goyigoyi kandi abaganga n'abizigirwa bariko baragerageza mu buryo bwose bazi kugerageza gutora ikitagenda neza kuri uyu mwana ariko ntibabishobora rero mfashe ikiganza ciwe kandi sinizera kagwaye amakonyera yariyo yose ndizera kiyo bibi byo wobimbwira nizera ko ari satani agerageza gutera ubuzima bw'uyu mwana kandi turamusaba iki gitondo kubw'umwami kubw'ubwami bw'imana wewe mwasi w'ubuzima bw'umuntu, wewe mwasi w'Imana y'ubushobozi, ndaje mu gishingo cy'uyu mwana kwirukana, akukwirukana muri we ni izina rya Yesu Kristo. Va muri uyu mwana, urashobora guhunga muganga, ariko ntushobora guhunga Imana. Iri sengesho ryo kwizera ritumbereye neza kuri wewe ni izina rya Yesu, kugira ngo rigukubite mu mubiri w'uyu mwana, kandi rirakubita aho hantu hanyaho aho winyegeja ahariho hose, kandi urashigwa ku mugaragaro, kandi uvanemo, kandi uwo mwana arabaho kandi arakira, kuko tumwerekanye mu izina rya Yesu Kristo kubw'ugukira kwiwe. Amen. Dolores ese nosimbwa n'umutima na gatoyi kuri ibyo. Ego, Janice agiye kumera neza cyane, kandi nibyo. Hanyuma turafise umu Dr. mutoyi ngaha, ese ukuntu ari igikundiro, mbega ikintu gitoyi kiryoshe, yo uraremereye cyane. Mbega se umukobwa mutoyi mukundwa, umukobwa mutoyi nyawe asa n'umunya Irlande, w'amaso y'ubururu n'imishatsi yirabura, akandi amaha yiwavuza uruhwa n'ibindi, yagwaye hasima atuvuge mu muhogo wiwe. Yo mwami, intambwe n'indubu byarinjiye nk'uko Dawidi abivuga, bitwara imyaka z'intama ya Sariko, Dawidi yarabikurikiye kandi arashobora gutsinda iyo ntambwe n'iyo dubu. None uyu munsi tuje nkabene kwizera nka Dawidi yari mu Mana, Imana yo mwijirenye ijuru n'isi, tuje gusengera iyo mwana mu izina rya Yesu Kristo. Kandi Satani, wewe wahungabanije uyu mwana, ugiye kumureka, kuko tugutegeka kumurekura kugira ngo akire. Ndakwiyamirije Satani, kandi ndakwagirije kubw'izuka rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, we yakunesheje inkomezi zawe zose zigateshwa agaciro, nta bubasha ugifise, kandi ndagutsinda kubw'ukwizera mu izina rya Yesu Kristo, umwana w'Imana, we yaduhaye ububasha kubw'ubutumwa bwiza, ko mu izina ryiwe ariho dushobora kukwirukana. N'itegeko twahawe na Kristo, uramureka, turagutegetse mu izina rya Yesu Kristo, kuva kuri uwo mwana, kandi arakira. None ntukekeranye na gatoyi, mushiki wacu Doto, nimusubire kwiganyira. Imana yavuze birahagije. Uyu mwana ninde? Yo, ni kibyimba ku jisho ryiwe. None ubu n'umwigeme muto, sinzi ko n'umuterura cyane ndabireke, ariko ni mwiza cyane. Yitwa Wilson Rera. Rera, Risa Wilson. Mbega ntimubona ko ari umwana mwiza cyane, afise ikibyimba ku jisho ryiwe. None Yesu arakiza ibibyimba, si byo? Azobikora. None ni akabyimba gatoye kinyama karoroshe kandi nta mizi gafise. Dusenge. Yo mwami, tugushikiriza uyu mwana mwiza mu izina rya Yesu Kristo, kandi tumufashe imbere yawe nk'umwana adaharugwa ku icyaha ari imbere y'Imana. Kandi se kibi niwe yamugiriye iki kibi, kandi yoshobora no kumuzura ijisho aramutse ashoboye, ariko wewe uramurusha inkomezi cyane. Turagutegetse Satani mu izina rya Yesu Kristo, we yakunesheje hamwe n'ibyago byose ushyira ku bantu. Turagutegetse mu izina ryiwe kububasha twahawe n'umumarayika yavuye ku Mana, akuva kuri uyu mwana, akandi kakira mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Imana iguheza Joyce. Sinkekeranya, wizere gusa ko byose bigenda neza. Nivyo mushiki wa Chobais, rero hamwe mwoba mubyifuza, aba bagore bahagaze hano Joyce, nimwegere gatoyi hano imbere kugira ngo abandi bashobore kwinjira. Mune Data Neville, ngwino hamwe mwoba mubyifuza, ubasiga amavuta mu kibanza cy'umukobwa wawe, mu kibanza cy'umwishi wawe, umwishi umukobwa. None ibyawe nibihe mushiki wacu? ibi byose abantu babimenye ndabibona ko mushiki wacu hana amugaye ni indwara yo mu magufa sibyo mushiki wacu amatsigo yaravunitse kandi yaratewe mu bwonko uyu mugore hana araribwe inyuma n'umutwe nkaho hoba hariho umuntu ariko aramusyonda n'ukuboko mushiki wacu Brice yababaye kuguru kandi ameze aracari mu bitaro woba waraguye canke kintu nk'icyo uwo n'umwe muri bashiki bacu hano ku ishengero yakorotse avuye ku ngazi zunguruka kandi ari by'ukuri mu bitaro uko aravunitse yo abarongozi n'udusaho twamaraso n'ibindi rero ahagaze kubwa bamwe bamwe mu bakunzi biwe kandi bano bashiki bacu batatu bahagaze kubwa bakunzi kugira dushobore kumenya igihe dusenga rero ubu reka twunamike imitwe yacu twese yo mwami Yesu iyi mitwaro yamenyeshejwe kandi Bibiliya yaravuze iti nimumumenyekanishe imitwaro yanyu mu ikoraniro ry'abera ngabo abariko basengera abakunzi babo bagwaye cyane bamwe bagwaye mu byiyumviro bahakana ko hariho imana nzima n'ibindi bisabwa hariho mushiki wacu hanagwaye ukuguru bikomeye yagiye ku bitaro hano iki gitondo mushiki wacu afise ukuvirirana mu mutwe inyuma na mushiki wacu yavunitse amatsiko kandi yatewe mu bwonko bose bari hano mwami batanze imitwaro yabo kandi bahagaze imbere ya arutari y'imana basizwe amavuta akayangana ku mitwe yabo vyerekana mpemu yera mpagaze mu kwicisha bugufi kubwo kumenya yuko mfise Yesu Kristo n'ijambo ryiwe kandi ndasabira umwe wese muri bo mana nk'uko ndambitse ibiganza kuri bo ese imitwaro yabo yokwishyurwa biturose ewe mana mu izina rya Yesu nibibe kuno data ubwa mushiki wacu Jefti mu izina rya Yesu hamwe na mushiki wacu Brace mwami bibe kuno ku mutwaro wiwe amavi yiwe amaguru yiwe kuri mushiki wacu afite ikibazo mu mutwe wiwe bibe kuno mwami mu izina rya Yesu kandi azokira satani nakura ibiganza byiwe ku izosi ryiwe bidukorere hamwe na mushiki wacu yataye ubwenge yatewe mu bwonko kandi yavunitse amatsiko mwami ibi bishobora kuboneka ari bito ibindi ari bihambaye ariko nta na bimwe ari bito cyane nta na bimwe ari bihambaye kuri mwebwe uri imana ibihe byose kandi ndasenze hanyuma ndababohoje kubw'isengesho ryo kwizera umwe wese muri bo mwami nk'umusabyi wawe mu kumenagura inkomezi zo gukekeranya cyangwa ikindi kintu kuri bo ndababohoje mu izina rya Yesu Kristo ese umwe wese yoronka icyo yasa kandi nk'iri isengero ubumwe bw'umubiri wawe mu isengesho ubu turababahoje mu izina rya Yesu Kristo babyakira ubu ukubw'ubwiza bwawe amen imana ibahezagire mwese genda mwakira ugukira kwanyu n'imihezagire ubu nta gukekeranya mu byumviro byacu urahari nta gukekeranya na kumwe imana irabikora mu byizere mwese imana irabikora buri ntiza gusiga ikintu na kimwe kidakoretse iza gukora neza na neza ibyo twayisabye gukora kuko ntishobora gukora ikintu kindi hanyuma ngo iguma ari imana murabona namba tudakekeranya izo biturasa ubu nimwibagire gusengera umuntu akeneye amasengesho mwese murazi uwo ari we ni jewe ego ni jewe nkeneye amasengesho mpagaze mu cyanzu ubu ngiye mu rukurikirane rw'ibikorane muri California or Washington na Oklahoma n'ahandi hantu hatandukanye abantu bazoza bavuye Canada n'ikintu cyose kandi ntegerezwa guhagarara mu cyanzu ku bakozi b'Imana n'ibyumviro bitandukanye n'inkomezi z'umugwanizi hamwe n'iherezo n'igihe cya nyuma cyegereje kandi umuntu yavuze ikindi gihe ingomuhira yari umwigeme yahungiye mu Budage kandi n'uyundi muntu yava handi yavuze ko umwami yababwiye kuza kandi bo uyu urya n'uwundi kandi umuntu yaje avuye hakurya y'ibarabara avuga tubibona gute murabona navuze niyo n'ubuntu bwayo amen rero nategerezwa kwinjira mu ndege niwe utangenda ijoro ryose ngana California cyangwa Arizona cyangwa Florida ngarutse nahuye n'imvura y'igihuhusi umugwanizi yagerageje ndutwarisha amazi ariko mwami yaradukuyeyo rero igitondo gikurikira ejo nategerezwa kuva muri Bakersfield California kubw'ikibazo cy'umukozi w'Imana acari cyihuta kandi gusa sinabikoze nta kindi kandi murabona ni hano niki iki murazi cyo shatse kuvuga kandi rikiye kandi birababaza hamwe namba mutabibona mwese murabona kandi nimushobora kubibona byose rero mutegezwa kurindira uko murongo we kubikora hanyuma mugende nashaka gukeza gose umwungere wacu mu bitaro mu ijoro riheze ku bintu byihuta nahamagaye mwene data aho dushaka n'abandi bwari bwije cyane mu ijoro hari umupfasoni yari ku mfiro bene wabo n'abandi bari hariya hari hashize igihe yataye ubwenge yarikanguwe kandi yarakiriye umwami Yesu narose akaryo ko gushikana uwundi mugabo ku mwami Yesu hariya muri Florida umunyabyaha akwamasaha yose yo mu ijoro n'ibindi hari hibyihuta utegerezwa gusa gutwikira umukozi w'Imana kugira ngo bimenye kandi ku bitaro narumvise amajambo meza cyane ku mwungere wacu igihe hajya hari ukungene agendera abantu kandi asengera abarwayi kandi ari umwizigirwa ku kazi kiwe ngo ndabikunda cyane ko tuba dufise kuri ubu busho buto umukozi w'umwami w'umwizigirwa ku kazi kiwe ntimukunda muramukunda tankeka murabikora ariko tu hari uburyo bumwe bwo kubivuga gusumba murabona ko umukozi w'umwizigirwa w'umwami umuntu umwe yarambajije ntagiye kinini yagiheze icyawutaka mu gikorane cyacu giheruka tumwene data bwanana ibyo bintu byose ushobora kubikora gute rero navuze ni nguyu Jean Gard part 2 ni umugwi wabo wose nk'aba bantu ngaha iyo ndi muri kimwe muri ibyo bikorane baryama hasi kandi bakisonze shimisi kandi mbere ntibaryamaze bakansengera n'ibintu byose ibyo ni byo bituma ndabishobora murabona ibyo ni zo nkomezi ububasha bwabo buva ku mwami mwene data Dorden yo benshi cyane muri bo babagenzi bisonzesha gusa kandi basenga kandi ifungurwa zabo n'ibindi kandi bisonzesha kandi basenga ubu ba mwene data jeune hari inyuma yiteguye gufata amajwi rero nda mwene data nevira arabandanya ibikorane nyuma ya kanya gatoyi nshaka kuvuga kanya gatoyi gusa kandi rero namba bishoboka nkagaruka Edite mukundwa numvise ko uguhimbaza isabukuru yawe bizoba ku wa gatanu mu ijoro rero nshobora kugaruka mvuye Oklahoma kugenzoba ndahari urabona ku wa gatanu mu ijoro namba ndabishoboye kandi mu gihe tuzoba twagiye mwebwe mwese mudusengere kandi havugwa muri biriya ngo uhoraha arabira hagati muri mwebwe nanjye murabona mu gihe tutari kumwe kandi se yobikora kandi akabarinda kandi akabahezagira akanda akandinda kandi akampezagira kandi akadufasha twese kubaho neza uko dushobora kuba igikorwa ciwe kugeza dusubiye tubonanye kandi nzoharura ku masengesho yanyu mu gihe nzoba ndi hariya ku rubuga hariya kugira ngo mpangane n'umwasi rero mudusengere mwebwe mwese bene data mu gikorwa cy'Imana mwene data w'umunsi na mwene data bere n'abandi benshi baringa musengere gusa muratahura ubu dushaka kuzingurwa mu gitabo cy'Uwera Yohani gice cya kane kandi ishaka kuvuga muri iki gitondo umwami abishatse ku cigwa cyitwa ukuri kutananirwa kw'Imana nzima nshaka gusoma kuva ku murongo wa 14 gushika kwa 23 Uwera Yohani gice cya kane ubu turi ko turumva ikiganiro cya Yesu ariko aravugana n'urya mugore ku iriba Uwera Yohana igice cya kane umurongo wa 14 gushika ku murongo wa 23 ari kunywa amazi nzomuha ntazoba kigira inyota namba gushitsa ibihe byose ariko amazi nzomuha azohinduka muri w'imbizi y'amazi yibuka zano bugingo budashira rero mu by'ukuri iryo jambo ngahasi ibihe byose murabona akandiko gatoyi ku ruhande namba gahari namba bibiri ya yanya ariya ibyo ya King James mu nkomoko handitse mu bugingo budashira ibihe byose ni iby'igihe kinaka gusa ibihe bidashira ni iby'igihe cyose yiburuka zana ubugingo budashira uwo mugore aramubwira ati mugenzi masa ayo mazi sinze ngira inyota kandi sinze ngaruke kuvoma ino hose Yesu aramubwira ati genda uhamagara umugabo wawe uheze ugaruke ino uwo mugore aramwishyura ati nta mugabo mfise Yesu aramubwira tuvuze uko kugize ngo nta mugabo ufise kuko hari ufise abagabo batanu ariko uwo ufise ubu asa umugabo wawe ibyo ubivuze ukuri uno mugore aramubwira ati mugenzi ndabona kuri umuntu avugishwa n'Imana. Basogokuruza bacu basengera kuri uyu musozi, ariko mweho mugira ngo Yerusalemu niho hantu hakwiye gusengerwa. Yesu aramubwira ati nyizera nyina wanje, igihe kija kuza asi kuri uyu musozi cyangwa Yerusalemu muzosengera Data. Mwebwe musenga icyo mutazi, tweho dusenga icyo tuzi, kuko agakiza gaturuka mu Bayuda. Ariko igihe kiza akandi kirashitse niho abasenga b'ukuri bazosengera Data mu mpemu no mu kuri, kuko Data arondera abamusenga bameze batyo. Mu gihe cya Yesu w'i Nazareti, igihe yari ngaha ku isi agendera mu mubiri, yabonye abantu mu gihe ciwe barondera idini ryo bazanira gucungurwa, bashaka idini ryo bakura k'ibibi byabo byose n'abasi babo. Kandi ubukristo bwishuye ku ngorane zose bari bafise. Ubukristo bwabahaye ibintu byose bari bakeneye n'ibintu byose basabye, bwabahaye ibyo bari bakeneye byose ariko ntibabwakiriye. Kandi ni nkacyo kimwe no munsi turabona abantu nka kiriya gihe barondera idini ryogira icyo rikoze ku bwabo ribazanira ukuri kwanaka. Kandi ubukristo nyakuri ntibwishura kuri buri kibazo cyose, ariko ntibashaka kumwakira. Ntabyo bashaka ni kameremere k'abantu. Sindi ko mvuga ishengero ryapfutse bwa kabiri, niko mvuga igihugu muri rusange. Ntabyo bashaka.
The nature of the people today, I'm not speaking of the born again church, I'm speaking of the nation and country in whole. They don't seem to want it. If you
nimba mushaka ikintu ntushobora kuruhuka utarakironka. Yesu yavuze ati mu mahigwe hahigwa bafise inzara n'inyota byo kugororoka, kuko bazohazwa. Nimba bafise inzara n'inyota, ariko uno munsi tugerageza guha abantu ikintu bakeneye by'ukuri ariko ntibashaka kubyemera. Ntabyo bashaka. Kandi imyifato y'abantu ntiyahindutse. Idini rya Yesu Kristo, ukubohoka kw'ibyo batinya, ibyo batinya rwose n'ibyo bashaka kugira ngo barekugwe. Igihe yari ngaha ku isi, kimwe mu byatuma batakira Yesu w'i Nazareti cyanke ngo bamwakire cyanke ngo baronke ukubohoka, ni uko batari babimenyereye. Nibyo yari abazaniye kubohoka. Imana yari yabarungikiye kubohoka, kandi ibyo ntabyo bari bamenyereye, koko batashaka kubyemera, kuko ibyo ntibyava mu kungene bari bamenyereye guhabwa iby'idini. Kandi amategeko akubita aracyariho ubu ameze kujya nyene. Biratangaje kuraba ibisa nabyo. Abantu no munsi baribaza Imana yuguruye ikiyaga gitukura iri hehe? Imana ikiza abanyamibembe iri he? Imana yarekuye imbohe iri he? Ariko iri hafi cyane, ntibashaka kuyakira. Kubera iki? Ni impamvu ntiyakira. Ni igihushane ibitamenyerewe bashaka. Muri iyo minsi iyo abazana iby'ikidini cyangwa ikindi kintu bari gucamwo imigenzo kanaka n'ibindi, bari kubyakira n'ineza. ariko kubereka ko yabazaniye nk'uko yabikoze abantu ntibashaka kubyakira nk'uko yabitanze nuko nyine biri n'uyu munsi barabishaka ariko ntibashaka kubyakira ku rugeza nk'imana ibitanga kandi nibwo buryo bwonyine imana ibizana kandi ntidushobora kumanura imana ku rugezo rwacu rwo kwiyumvira dutegerezwa kuduza urugero rwacu ku rugero rwiwe ubwo kwiyumvira tugahura nawe ku kibuga yateguye ko duhurirako murabona bashaka kubohoka bari bafise bose amadini yabo abafarisayo abasadukayo abo kwa herodiya niki kandi amadini menshi atandukanye kandi imwe yose rimwe ntiyizera izuka abamarayika impemu uyundi yizera byose bibiri ukuzuka abamarayika impemu uyundi akizera ukuntu ushobora gukaraba intoke n'ukundi wokora ibintu ni nk'uyu munsi ubu yaba twoduza ibyo kristo yoje mu ishusho isa rero abantu bonezerejwe kumwakira ariko iyo ajye mu bushobozi bwo kuzuka kugira azanira abantu kubaho gukora no guhindura imyifato kugira bahindure uko bameze inzira zabo bahindure uko babayeho ariko ntibashaka na gatoyi bashaka kubaho nk'uko gusa bifuza kubaho kandi bashaka kubandanya neza na neza kubaho mu nzira bahora bamubamo igihe cyose ariko kugeza ubu mube abizera rwose kandi muje ku ishengero kandi mube umuyoboke waryo aho bashobora kugenda ku munsi w'inga mu gitondo cyangwa isaha iyo ariyo yose kandi muronke iminota 15 y'ivugabutumwa riva ku mwungere rizobajyana kure ya hariya banezererwe igice y'uko bagize idini ryabo ku bw'iryo yinga iryo rirahagije bagaruke no gukora icyo ari cyo cyose bifuza iyinga ryose rero imana yasezeranye muri iyi minsi icyo yari gukora nanjye ni ukwifuje kubaza umuntu uwo ari we wese umukozi w'imana uwo ari we wese aho ari ho hose ku byerekeye isezerano rimwe iryo imana yakoreye ishengero n'icyo yavuze bakoze aricyo ishengero ry'ukuri rikora ubu ariko ntibagishaka ntacyo bakeneye yesu yazanye imana ku buzima bw'abantu imana yagizwe umuntu igihe yesu yavuka imana yagizwe umuntu kugira ngo ashobore gufatanya n'umuntu kandi no mu muntu gushika iki kugaragaza igice newe kimwe ari cyo kuzanira umuntu icyimanire yesu yaje kugira ngo aronke gushika n'imana ku muntu ariko umuntu ntiyabikunze mwe muyeraza muri iyi minsi muri ubwo buryo nyine gushika n'imana ku muntu ariko umuntu ashaka kujya mu ishengero icecekesha ibyiyumviro by'ibyo ntashobora gutahura ibyo natwe dutegerezwa kwiga yuko imana itamenye mu buryo bw'ubwenge imana imenywa mu kuvuka ubwa kabiri hamwe na mwe muyera atari mu nzira yindi yesu bibiri igaragaza neza yuko atamuntu n'umwe ashobora guhamagara yesu kristo atari ku bwa mpemu yera kandi nimba utarigera wakira mpemu yera ntuzi yuko we ari kristo kuko iyo ari yo nzira yonyine yihishuramwo ntuhindugwa gushika wakiriye mpemu yera bibe yavuze ibyo inyuma ya petero gukizwa hamwe no kwezwa acahabwa ingufu zo gusohora impemu mbi no kwigisha ubutumwa bwiza yesu yamubwiye byeruye yuko atohinduwe gushika yakiriye mpemu yera kandi aravuga niwamara guhindurwa niho uzokomeza bene so iryo ryari iryo joro ryo guhemukirwa mu gihe atari bwahindurwe kandi nta muntu by'ukuri yigeze guhindurwa gushika amaze kugirwa mushya kandi akamupfira ubwiwe kandi mwe muyera acarongora uwo muntu ntibashaka gukora ibyo ubu mwe muyera ntashoboye kwitesha agaciro ku bw'umuntu umwe hanyuma akiha agaciro ku yundi azotuma buri muntu yinjira mu ngeso ziwe murabona kubera yuko mpema kuyobora azana akugira kuba munsi ya kameremere kiwe ntimushira munsi ya kameremere kawe we niwagushira muri kameremere kiwe hanyuma mpemu yera tumubaho mu buryo wifuza kubaho yo Yesu kunge nakunda guhebitisi mugiye mpemu yera yinjiye ukunge no kwizera no kukoza akweza no kukoza no kugushira mu igishika kumukurikira no kugira inyota hamwe n'inzara yo kubana nawe birushirije kubyoga mwo gusa we ubwawe azana ibyo kuri rero igihe Imana yashyira umwana w'umuntu hano no mu gihe cy'iminsi y'umwami Yesu we yahaye umwana w'umuntu urutonde rw'ukuri rwo gushikira ku nkomezi ziwe icyerekezo cy'ibarabara ni ikintu kikubwira inzira ushobora kwerekezamwo mu gihe ushatse kugenda igihe tuzogenda mu minsi mikiri imbere navuye muri iki gihugu kenshi jyewe n'umugore wanjye byaradutangaje cyane kubyiyumvira ko mu myaka mike iheze washobora kuvuga aho ushaka kwerekeza nashobora kukubwira ibarabara iryo ari ryo ryose rijana hiyo ushobora guhashika nko mu mwanya w'iminota 15 uvuye aho gushika California nta gihe na kimwe nigeze nienda nkumbure si mu kindi gihe neza gikwiriye murabona uhari uyu mwanya wanjye nyonge imodoka aba ari umwanya ugereranya ijya nino hejuru no hasi ngenda ngaruka gushika ubimenye gusa iyo niyo nzira Imana ishaka ko tumenya mu ijambo ryayo turarizi twarariciyemo twararigerageje kandi urazi iyo rigana rero ikibyerekana cyaryo ni barabara rya Bibiliya yaryo Bibiliya niyirangi barabara irongorera agushika ku nkomezi z'Imana ukwizera kugushikana ku izo nkomezi inkomezi zitanga isezerano turakeneye inkomezi ubu mu minsi mike iheze igihe jyewe namushikanje wundi n'umugore wanjye twari twicaye mu cyumba tuganirira ku byerekeye umubatizo hariho benshi cyane muri bene data bacu b'igiciro hano abo dushimira Imana yuko yabahaye mpemu yera nk'uko mwene data witwarisa araha inyuma kandi ndibaza kuri mwene data Hackerson na n'abakenyezi babo na mwene data Sharix Cox hamwe n'umukenyezi wiwe na mwene data Mike Gain araha inyuma nayo Yesu kumwe nari benshi abakiriye mpemu yera kandi byatanguye kuba ikintu cyo kuganira ko hagati muri twebwe yo Yesu yo dushoboza gushikana tuzoja kurondera dushonje no kudushika kana mukuri ku Imana Imana nukuri ubu ikarata y'inzira tujyana hehe butegerejwe kuba barabimenye Yesu yavuze mu gihe yari ngaha ku isi yavuze ati mwa njyajya mwe yavuze ati mushobora kugendeza neza amajuri yo muvuga ko asa n'agahama kijimye ekejo hazoba hasa nabi kandi iyo hasa neza murazi kugendeza ijoro ariko ibimenyetso by'igihe ntimushobora kubigendeza iyo muba mwaramenye n'igihe cyanje mwarabonye ko Bibiliya ivuga ko ibi bintu bizoshika igihe azozira mbega umuvugishwa Yesaya ntiyabivugishijwe ko mbega Yeremiya Ezekiyeli n'abavugishwa batoya bose ntibabivuze ko ikintu cyose ijya karata y'inzira yerekana neza icyerekezo kimwe kandi igihe yaza bari bafite za nemera nyinshi mu mashengero yabo n'ibindi gushikaho bananiwe kubona ukuri kwa kucamuzanye kuzana Imana mu muntu kugira Imana mu muntu gusubira kubahuza na Yobu mu gihe cy'amakuba yiwe yarasemereye ati yo iyomba noshobora kumubona gusa mu yandi majyambi yomba noshobora kujya ku nzu yiwe maze nkadodora ku rugi rwiwe yamba noshobora kubona umuntu yoshobora kumpa agararira mu canzo yavuze ati ndazi cyo ko nacumuye ariko yamara ndazi ko ndi umugorotsi ndazi ko atana kimwe nakotse kuko mpagaze ku gicaniro ariko yahushije ukuri yarafise ishusho ariko yahushije ukuri yavuze ati yo iyomba noshobora kubona gusa umwe yoshobora gushira ibiganza byiwe ku muntu w'umunyabyaha n'Imana yera maze akazana ukuri kuri we mugihe we numuvugishwa kandi ari muri mpemo yicaye yaganze ibisebe yicaye yagaze ibisebe byiwe mwe muhoraho yaje kuri we imirabyo yararabije imituragaro yaraturagaye kandi yarasemereye ati ariko jewe ubwanjye nze yuko mucongozi wanjye ariho kandi kihereza azohagarara ku isi nahino zorokoba zasambuye uyu mubiri nyamara mu mubiri wanjye nzabona imana nguko ukuri azozo umunsi umwe ni kuki batashobora abatama ba kera kandi kera hariya babirindirana igishika kandi Yesu yavuze ati iyo muba mwaramenye mwari kuba mwamenye igihe cyanjye yaje guhuza imana n'umuntu yaraje ujya umwe wenyine umumarayika ntiyashobora kuba yabikoze nta n'umwe yashobora kuba yabikoze kiretse we yaje kugira umwe imana n'umuntu yavuze ati ujya munsi muzomenya ko ndi muri data imana muri jyewe jyewe muri mwebwe namwe muri jyewe yaje gushyira hamwe imana n'umuntu aho umuntu yagizwe umufasha ku mana kandi yabaye imana ubwiwe yo ku isi n'ibyo ariko yarataye inkomoko yiwe biciye mu cyaha kandi amaraso y'ibimasa n'impene ntiyashobora gukora impongano ku cyaciwe ariko amaraso ya Yesu Kristo yashobora kubikora yo ni gute murabona yarerekanye ikarata y'ibarabara yarabyemeje ikarata y'inzira yarongoye neza kuri ibyo ibyo muba mwaramenye Mose nanjye muba mwaramenye iyo muba mwaramenye ijambo igihe satani yahura nawe satani yagerageje kumutesha inzira yasohoye ikarata y'inzira satani yarabikoze maze avuga turabona nga havuga ibinga yavuze ati ariko byonge handitswe yo hariho byinshi bica ku ruhande ibi hari biriya cyanya ibintu yo igihe cyose nkora ibi sibyo utegerezwa kubona imana mu bibereho yihariye n'imigenderanire nange uvuga ko ubifise kandi ukaba mu by'isi rero hariho ikintu kitagenda neza umugwanizi yaragutesheje inzira akujyana mu cyanditswe kitari cyo namba ukurikira ikarata y'inzira namba ivuze iti katira ku inzira rikuru riri niri ngaha akatira muri iyi nzira namba ibyakozwe n'intumwa kabiri ku murongo wa 38 havuze ngo nimwihane kandi mubatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko hari ibyaha ntikatire iyo bavubi mutegerezwa gukatira muri iyo nzira ese nitaye uko imeze utegerezwa gukurikira iyo nzira namba uvuze ati isezerano ni ibyawe n'abana bawe nibisigura imana yacu niko havuze iyo ni ikarata y'ibarabara y'imana dutegerezwa kuyikurikira inzira iriko ibimenyetso uvuga uti nzomenya gute ko ndi kuri yo amakanda ariko amaraso y'umwami Yesu yakoze iyo nzira akandi abigishwa bubakiye kuri uwo mushinga kandi mpemu yera yarabayoboye yarabayoboye kuri kiri yo karata y'inzira akandi amajoro makaheze umuntu umwe yaravuze ati munsi y'ukurobanura imwe mwene data Branhame aba ari mukuri ariko ku bijyanye n'iby'inyigisho yiwe habe namba umuntu wese yomenya gusa ko bibiliya yigisha iryo jambo nyine umuvugishwa bisobanura ubusobanura ijambo ibyo bimenyetso ni gusa inyongera abigisha n'abandi barashobora kwigisha ijambo ariko iyo ubonye ikintu kije kidasanzwe kandi gitanga umuvugishwa nk'ubwo ibyo gusa byerekana kica ari cyo kintu ibyo ni ijambo ry'imana Yesu w'i Nazareti igihe yari hano ku isi abantu baramukurikiye kenshi kubera amafi n'imikate n'ibindi n'ibyo kandi ntibashobora kumuvako arabareka barabandanya ukumenyekana kuwe gutangura kongerekana hanyuma umunsi umwe akoranya abantu benshi nyuma yaho yari yaragaburiye 5,000 ajya hakurya y'ikiyaga umugwi ukoranira inyuma yiwe bazananye nawe araheza aravuga ati ni kuki mwaje ese ukubwira ibitangaza ahubwo ni kubera udufi n'imikati nicyo gituma muza yo bamwe muri bo biyumvira ko hari icyo bobura murazi iyo bataje kuraba ibyo yakoze ariko ngo ugikore ko uya mugenzi maze Yesu muri icyo gice cya gatandatu nyine cy'Uwera Yohana atangura gushyiraho ubutumwa bwiza baraheza birabababaza kandi kuva icyo gihe gukundwa kwe gutangura kugabanuka ntiyari wa wundi nka mbere kandi nk'umuvugishwa wa kino gihe cyangwa umuntu munaka hamwe bovuga bati yino rindira gato hano uri kurababaza abantu n'ibyo wigisha ibyo ntiwategerezwa kubigira none umwigisha uwo muri iki gihe yovuga ati yo n'ubundi nkumbure ibyo babyiza ndabye ibyo nemera ivuga murabona nkumbure ibyo babyiza ndabye kugira ngo mbone icishengero rivuga kuri iryo kuko bashobora kumpindura uwo ntiyari umwami wacu yaje gukora ubugome bw'imana gusa yakurikiye ijambo kandi uwo wese afise imana muri we azorikurikira mu buryo nk'ubwo nyine none yarahagaritse oya mugenzi yamara ugukurwa kwiwe kwaragabanutse igihe cyose benshi ntibasubira kugendana nawe baramuvuye ko hanyuma igice gikurikira hariho n'abandi bagiye kandi n'igice gikurikira abandi baragiye yari hehe mu nzira ica ikaruvariyo ariko none yoba yarigeze abiheba oya mugenzi ntigeze agira imyumvikano n'ijambo ry'imana na gato yabandanije iyo nzira abandanya inzira we hari inzira yashyizwe imbere yiwe iyo nzira yategerezwa kuyicamwo umukristo wese yavutse ubwa kabiri afise inzira yashyizwe imbere yawe utegerezwa gukurikira iyo nzira imana irayishyiraho ikimenyetso ishyirwako ikimenyetso cy'amaraso kandi mpemu yamaba mu maraso kuko mu maraso hava ubugingo utugingo ngengabuzima tw'amaraso n'utugingo ngengabuzima tw'ubugingo none turamukurikira rero kandi tukamubona ingene ikarata y'inzira iturongora yerekana inzira turi ko turacamwo niko byamye n'inzira imana yaduteguriye ijambo n'inzira imana yatanze iyo umuntu ashyitse ahantu abona ibyanditswe kandi kubw'ugukundwa kubw'ubunywanyi bw'ishengero kubera abantu biwe batazomwemerera kubyigisha uwo muntu ntazokwigira abandanyana n'imana utegerezwa kugaruka ugatora iryo jambo utaravye icyo ari cyo n'utabikora uri mu nzira mbi uzodwibira mu cyaha rwose ndahaye icyo kibazo umuntu wese kandi mu bubiko bwanjye bw'ibitabaho hejuru turafise amateka yose ya kera azi nzi abapatiri b'imbere y'inama y'imikaya ibyanditswe bya kera bya Josephus Hyslop's True Babylon Fox Books of Domati ibitabo byinshi bindi bya kera kandi nta gihe na kimwe cyabaho ishenge byishikanye ubwajyaho rihagarika kuri nemera zaryo ngo imana isubire kuri hagarika ubugira kandi ryagumye ridwibiraho nyine mu byondo uko n'ukuri ntibyigeze ribandanya mu by'impwemu ntibyigeze ribandanya kandi ntibyo kugira ribandanya si integuro y'imana integuro y'imana n'impwemu yera n'uburyo imana yatanze bwo gukora ibintu none rero mwitegereze ibintu mu minsi ya Nowa integuro y'imana yamara inzira ihamwa nicyo gituma abantu batayishaka mu minsi ya Nowa bari bafise idini bari bamaze imyaka 2000 nk'igihe ubukristo bwatangurira kandi hariho abanegura gusa nk'uko biri ubu kandi mu minsi ya Nowa byagenze gute turabona ko Nowa yahagaze muri uwo muryango umwe w'ubwato yubaka ubwato bwari buteye kubiri n'ibyo umuntu yokuyumvira byose imvura ntiyari bwigere igwa ntihari bwigere haza igicu mu kirere ariko imana yavuze ko imvura izogwa iryo ryari ijambo ry'imana imana yavuze ati nimutegure ubwato nuko Nowa ategura ubwato kandi ahagarara muri urwo rugi rumwe yigisha agakiza kandi uwo ni wo muti wonyine w'agakiza mbega ikigeranyo cy'uno munsi hariho urugi rumwe rurongorera akumana kandi urwo rugi ni kristo kristo ni mpemu yera aba muri twebwe kandi duhagarara mu rugi rw'ubwato bw'imana rwa mpemu yera kandi tuvuga ubutumwa tuti ngiyi nzira iyo nteguro nye n'abandi bakurikiye Nowa yari inzira yatanzwe n'imana mu gihe cy'ugucungurwa bava muri egiputa mose yari inzira y'imana murabona igikorwa cy'imana cy'insigabwenge inzira murabona Nowa yari afise ikintu gitandukanye Nowa yari afise idini rinaka ritandukanye n'ayandi yose yari afise ijambo ry'imana kandi abantu ntibari bamenyereye ijambo bari bafise imyizerere yabo bari bafise ibyo bashaka rero zari zanemera bumviriza kandi atari ijambo ry'imana ariko Nowa yari afise ijambo mose yari afise ijambo nacyo bitwaye iby'abandi bose bari bafise mose yari afise uko nikora hagitse bari muri abicabyemeza yatanze ibimenyetso n'ibitangaza kandi ikimenyetso cyose n'igitangaza byari bifisijwe rero imana yavuze iti nibatumva ijwi n'ikimenyetso cya mbere bazokumva ijwi n'ikimenyetso cya kabiri rero abantu iki gihe nk'uko bari bameze mu gihe cya Yesu bakurikira igitangaza yo yoshobora gukora ikintu kinini akagitandukanye gatoya sinobona ibyo bikozwe turabe namba ashobora guhishura iki kimwe murabona ubwo nibwo bujya akora bakurikira gusa amafi n'imikate ariko iyo hageze kwihana kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo no kuronka amwe mu yera ntibashaka kugira icyo bapfana n'ibyo nibyo kandi rero bagucira kiteka akandi baciriye kiteka Yesu mu kuvuga bati yo wigisha ibinyuranye n'ibi ntibyamuhagaritse yarabandanije umukozi w'imana akomeye wundi munsi yandambitse k'ibiganza avuga ati ngiye kugusengera muri Tata Branham ku buryo utazokwigira uvuga ikintu na kimwe kigwanya uburyo aba bantu babayeho muri aya mashengero yavuze ati muri Tata Branham ugiye kubagira ugiye gutuma bagushavurira navuze ati nobireka gute mu gihe ubugingo bwanjye n'impemu yanjye muri jyewe bisemerera kubigwanya ibyo yavuze ati yemwe simvuga na kimwe kibigwanye navuze ni mubishobora mufise integuro z'agaciro kama miliyoni y'amadolari mutegerezwa kuronka amadolari yabo sintegerezwa kuyaronka ikintu cyonyine nkeneye n'ubushobozi bw'imana bwo kuzuka k'ubwami bw'umwami imana ibyo nibyo nkeneye byonyine mwemu guhagararira ukuri sinita ya madina kugwanya kangana riguma ari ijambo ry'imana ijuru n'isi bizovanwa amajambo yanjye ntazokwigira vaho nihagira umuntu akura acanka kongera ku majambo y'igitabo cy'ibi byavugishijwe nayo umugabane wuzokugwa mu bitabo by'ubugingo ndabyizeye neza nk'uko ikarata ibivuga nibyo n'inzira y'imana mose yari afise ibimenyetso yaremeje ko yari umukozi w'imana imana ikunda iminsi yose gukorera mu muntu n'integuro y'imana yo gukorera mu muntu murabyizera imana ikorera mu muntu yagize umuntu umufasha wayo ku isi yagize umuntu akamana gatoyi kuri yo rero ibyo twari twabibonye mu nyigisho mu mwanya uhetse mu itangururo rimwe ku murongo wa 26 igihe yari Elohimu wihagije ubibeshejeho kandi rero muri we hari imigabane ya data umwana mpema atari imana zitatu ariko inome ariko imero zitatu zari muri we kugira ngo ashobore kuba muri iyo migabane yari umukiza yari umwami yari imana ibyo bintu byose byari yerekanye n'imigabane y'imana murabona ariko muri byo muri we mu ntango kandi igihe imana irema umuntu mu ishusho yayo yamushyize ku isi nk'akamana gato yesu yarabimenyekanishije igihe yavuga ati ntibyanditswe mu byagezwe byanyu ko murutumana namba nimba barahamagaye izo mana ijambo ry'imana ryaje ko abo barabavugishwa gute mushobora kunshira kiteka igihe mvuze ko ndi umwana w'imana niko yavuze murabona ntibashobora gusa kubitahura murabona ariko umuntu yashyizwe hano kugira aganze isi ibintu byose yarabifitiye ububasha icyo adamu yatakaje yesu yarerekanye ko yakigarukanye yahagaritse ibikikije isi yazuye abapfuye yakoze ibintu byose kandi isi iraniha uno munsi biriya yavuze iti kubw'ukwerekanwa kw'abana b'imana kugira ngo imana ishike mu bana bayo kandi mu bintu biboneka kugira ibintu bibiboneka ibyo bituma abantu basitara nimba satana adashobora kubahisha ukuri aca bagira abamwegukiye by'umwihariko akabatwara ngaha na hariya kandi bakaronka ibintu byose bishoboka amaraso n'amavuta hamwe n'ibyerekeye mwemu ibintu bitari no mu byanditswe ariko guma ku murongo guma kuri iryo barabara rikuru gumana n'ibyanditswe ntubisige niyo mpamvu yesu yaje kugira umuntu zobeshwe ngo agende mu yundi murongo ariko agume neza neza mu ijambo umunyenkomuzi wera Paul yavuze ati hamwe umumarayika avuye mu ijuru yoza hanyuma akababarira ubutumwa bunyuranye n'ubu twababariye arakavumwa ego mugenzi kubera iki satani yaje mu itongo rya edeni nk'umumarayika w'umuco hanyuma abwira eva akubera iki ntibigeze ahakana yavuze ati yo rero ibyo ni byiza yo atankeka imana yaravuze ibyo ariko urazi izoronka umuco mwinshi imico ya Eva myinshi muri kino gihe hamwe n'imico ya Satani murabona ibintu kandi bire yavuze iti mu gihe cya nyuma ko umugwaniza zokwigira umumarayika w'umuco zino hano zanemera zose n'amadini hamwe n'ibintazi bibandanya biba ibintu igice cyabyo bidafise n'ibyanditswe byabyo gake kabaho ibyo nibyo guma ku ibarabara rikuru guma ku murongo ku ibarabara genda nk'uko abigishwa bagiye gendera ijambo bigishije bibereho bishingire intahe ndabizi karukuri ibyemezo mu minsi ya nyuma imana isagaje mu muntu n'integuro y'imana imana isabwa kuronka umuntu ashobora kwizera umuntu ishobora kugirira icyizere e kandi ashobora kugirira icyizere imana ashobora kumwizera murabyizera sibyo atankeka imana isabwa kuronka umuntu ishobora kugirira icyizere e kandi rero igihuro ironse uwo muntu ishobora kugirira icyizere no gushyiramo inkomezi umuntu azokurikira inzira azoguma neza ku murongo murabona akabandanya gushika ashyitse mu kibanza cy'inkomezi ukwizera kuzomutwara aho hantu kubera afise ukwizera mu ijambo bizomushikana ku isezerano kandi isezerano izomutwara ku nkomezi kandi inkomezi zizomushikana ku isezerano kandi rero igihe aronse iryo sezerano hanyuma bigatangura gushika bica bikora iki bihumisha amaso y'umwe yamwene data atizera atacabazwa w'umunyedini icyo nicyo byakoze hariya mu minsi ya Yesu yavuze ati yoba ntaraje ntimwari kuba mwaramenye icyaha ariko ubu uko ndi hano amen ubu uko ndi hano nta cyitwazo na kimwe mufise kandi uno munsi nimba imana yarashikije isezerano ryayo ko yorungitse mwe muyera mu minsi ya nyuma kandi kibi bintu byoshitse mwari kubitekeranya ariko ubu uko yaje akanabikora isi nta cyitwazo ifise byaramenyeshejwe ku ngoma zikurikira ku bice n'ibindi gushika bikwiragira isi ibyo nibyo nta cyitwazo bafise nabyo bari kuba baramenye yaba imana itaraje ngo ibaza ngo ibizane ariko yarabizanye kuri twebwe ubu rero mukuri gukwiye ukuri ko gukurikira ijambo gukurikira ukuri gumana naryo yo nagiye hariye po ku ishengero ry'abacista bavuga twararonse ukuri abametodiste bavuga twararonse ukuri ubu ninde mwese muratandukanye ninde yaronse ukuri jahi hariya epfo kwa adivantiste mu munsi w'inga twararonse ukuri ja ku ishengero rya kristo twararonse ukuri egome hari inzira imwe yo kuba mukuri nigumana n'ijambo hari uwaciye kubiri n'ijambo hantu hanaka bafise agace k'ukuri bagaca bashyiramo ikorosi bafata ibarabara rikuri bagaca bakata gumana n'ijambo babwire kubijyanye n'umubatizo mu izina rya Yesu Kristo yo nta tandukaniro bizana birazana itandukaniro Pawulo yavuze ko yategetse gusubira kubatizwa mu izina rya Yesu Kristo yaravuze naho umumarayika yovuga ibindi navumwe biratanga itandukaniro byotanze iki ko iyo Mose yari kuvuga ngira nkure gusa inkofero yanjye mu kibanza cy'ibirato biragoye kugurura ibirato byanjye reka nkure inkofero hama nerekane icyubahiro imana yavuze ibirato kandi imana yashatse ibirato apana inkofero ibirato nibyo yavuze imana itegeka ko ijambo ryayo ryose ryuzuzwa urudome ku rundi bitegerezwa kuba utegerezwa gukora icyo yavuze gukora kuko nta n'akajambo cyangwa akavunji na gato akazoritakarako ijuru n'usi bizarangira ariko amajambo yanjye ntazovaho azokwamaho nta n'akavunji k'urudome kazoritakarako yo ategerezwa gushyitswa kandi rero umuntu yari igikoresho cy'imana umuntu n'icy'imana ijyamo kugira ikore rero iyo umuntu aronse ukuri agafata ibarabara rikuru hama agatangura gutera imbere akabona ibintu by'ukuri bigenda bijya imbere bikora iki mwene data tizeye iyo umurabye ni nk'uko nashobora kubyemera iyo abikoze aca atekerezwa kuva mu ishengero ryiwe iyo avuye mu ishengero ryiwe asigara ahagaze wenyine umukozi w'imana yarambwiye inyuma ya kijya kiganiro hariyo umukozi w'imana yaravuze ati raba hano kuri arutari narababwiye naravuze rero nimba nibeshye hari abakozi b'imana beshye hano umuntu umwe naze hamanye igishi kiri ukuri nta n'umwe mwigeze mubonaza sibyo kandi nta n'uwe muzobona kuko ntawe uhari umukozi w'imana adasanzwe sinovuga izina ryiwe ni mwene data w'agaciro yaraje avuga ati mwene data Branham igikorwa cy'imana cyawe atankiye ko ushobora kubandanya akanda ukagikora ariko namba wemeye ibyo ishengero ryacu rizotwirukana none tuzoja hehe navuze ntahantu h'ubuhungiro hikwije Kristo Yesu aho nihuja uje kuri Kristo yavuze ati ni byiza ariko igikorwa cy'imana cyacu navuze ni igikorwa cy'imana cyawe kingana n'igikorwa cy'imana cy'uwo ari we wese namba kiva kuri Kristo aho utegerezwa kujya kuita hose yavuze ati yemwe ni nabatiza gutyo bizontere bazonterera hanze y'ishengero ryanjye navuze nti barabinkoreye none rero ni irihe tandukaniro guma kwibarabara rikuru gusa akurikiza gusa integuro atanye kubandanye gusa gutera imbere n'ibyo ibyo baba bafise byose Sauli yari afise ingabo zigishijwe Sauli yari afise ingabo zikomeye zize ntibashaka Samweli nk'uko nigishije ngaharaheze igihe ahantu hanaka bari bafise ingabo zikomeye atankeka kandi Samweli yarababwiye yari yabazanye imbere y'uko batora uwo mwami Imana yari umwami wabo kandi Imana n'umwami wacu ni kuki dushaka icyo ari cyo cyose kandi atari Imana ni kuko mu Kristo yoshaka icyo ari cyo cyose kindi cyo kumurongora atari mpemu yera sindabizi Nsishobora gutahura kandi Sauli yarabahamagaye yavuze ati nshaka kubabwira ikintu kimwe yavuze ati narekeze ndababwira icyo cyose mu izina ry'Uhoraho kitashitse oya narigeze gutwara amahera yanyu narigeze ndabasaba amahera oya ntiwadusabye amahera kandi ibyo wavuze Uhoraho yarabishikije turabizi yavuze ati none ni kuki mwanka Imana kandi mushaka umwami mushaka kwigenza nk'isi kandi ibyo nibyo apanikoti iri kirakora iki gihe ishaka kubyara ibigatanya by'abize ishaka gukura ubushobozi mu ishengero ishaka gutuma idini rikura kwinjiza abanywanyi benshi ibyo n'ubuhumyi kandi iyo uboheye umuntu kuri nemera iyo ukoze ibyo ujyana mpemu yera kure yiwe azotegerezwa kubyemera ahantu hamwe mpemu yera azobandanya agenda uwo muntu ntashobora akubera nemera yiwe rero yavuze kandi rero atankeka Sauli yigishije ingabo ziwe yo mana we yatumye abo bisirayeli bamenya neza neza ukuntu bikingira icumu cyanye gukora icyo ari cyo cyose ariko umunsi umwe hajyaga hinyuza umutama Goliyati kandi mwene data hasabwa ikirenze inyigisho z'ubwenge icyo gihe hategerejwe kuba umuntu yari azi ikintu kinaka ku isigabwenge ariko Imana yari ifise umuntu nk'uwo urakoze mwami kubw'ibyo Imana yama ifise umuntu munaka yama imufise yari ifise umuntu yashobora kwikorako agahungu gatoyi kabenjutse hariya ahantu hanaka yasa n'umuntu atacha maze ariko yaraje maze avuga ati mushaka kumbwira ko mure kujya mu filisi ya w'intakebwa asuzugura ingabo kandi hariho umutama Sauli yasumba abantu bose inyigisho ziwe zose z'ubwenge ntacyo zari zimaze ubu amashengero yarabikoze bagiye kure ya mpemu yera bagiye kure y'ubushobozi bw'Imana bagiye kure y'ukurongora kwa mpemu yera kandi turafise abahungu ba bakishi natwe twarahejeje kuronka umwe mu bigatanya byacu bikomeye ujya munsi hariya muri Afrika yarahinyujwe n'uwo kwa Muhammad kubyanditswe habaye iki yaradwibiye nk'ujya muhungu wundi wa kishi atagusuzugura mwene data ariko bari bafise umuntu yarazi k'Imana yoshobora gutabara bazanye ujya Dawidi mutoyi hariye kandi yavuze ati nta na kimwe nzi ku macumu yawe inyigisho zawe z'ubwenge ariko ndazi ikintu kimwe naragiye kurondera intama zari zafashwe n'uwo mwazi Imana yarandetse ndazigarura yavuze ati azorushiriza ukungana gute gutuma akunde kangaruye umufilisi yawe intakebwa icyo dukeneye uyu munsi n'abagabo n'abagore bashaka ukuri haleluya sinemera ukuri nibyo isi ikeneye uyu munsi sizanemera n'imideri dukeneye ukuri ku Mana isi ntibishaka ariko ishengero itegerezwa kugira ukuri Imana ishaka ko tugira ukuri ni Imana y'ukuri ego mugenzi iryo joro najyanye n'abagenzi bamwe bari ngaha ubu umugwi wabo ngaha kurabiyi iyi ngaha Samson na Delila igikorwa cya Cecil B. DeMille nari nayumvise keshi nibajije ko nosohoka kuraba utwisa igihe nayibona natanguye kwibaza icyo Imana yigeze kubona mu muntu nka Samson mu gihe cy'abacamanza murabona Imana ikoresha umuntu murabyizera ariko ishobora gusa gukoresha umuntu iyo ishobora kubona umuntu munaka ishobora gukoresha hari ikiringo kinaka mu gihe cy'abacamanza itashobora kubona umuntu ikintu cyonyine yashobora gukora kwari uguhagurutsa umwe kandi yoja mu nzira imwe hanyuma rero igahagurutsa uwundi yoja mu nzira imwe nta muntu yari ifise yoshobora kugira icyizere bidasubigwako rero naribajije yabonye iki muri Samson A Samson yari nk'abarongozi benshi iki gihe umugabo akunda abagore ahiga abagore ahantu hariya nk'abarongozi benshi b'iki gihe nk'abagirira imyumvikano ku ijambo benshi bemerera abagore kubarongora babigira babagira abavugabutumwa n'ibintu nk'ibyo yo mana we ndasaba gusa umuntu uwo ari we wese kuzana icyanditswe cyemerera umugore kuba umuvugabutumwa ndashobora kubemeza ko mu isezerano rya kera nk'uko Pawulo yavuze nk'uko icyagezwe kibivuga nariko ndaraba mu rutonde rw'isezerano rya kera ibyo kandi nabonye mwariya ko aho bari bafise igipolisi kidasanzwe ku buryo umugore atashobora no kwinjira mu kibuga cya mbere cyangwa icya gatatu ureke rero muri arutari bari bafise igipolisi kidasanzwe mu rusengero uca kugumiza abanyamahanga hanze hariya n'abagore bagarukira hanyuma rero hakaza barewe hanyuma rero ahera hahera ntibashobora no kuja ku kibuga cya kabiri nibyo neza neza kandi uyu munsi abagore twabagize ibigirwamana byacu benshi cyane mu barongozi bacu bareka abagore beza n'ibintu nk'ibyo bikabahenda bakihoza ubwiza bw'abagore bamwemu ishengero murazi umugore n'ikigereranyo cy'ishengero turi umugeni ishengero n'umugeni hariho abageni benshi kandi barareka abo bagore bakabahenda abakozi b'imana b'iki gihe barareka ayo mashengero akabakura mu kuri none akora iki amwe umushatsi wiwe amukura ku bushobozi akora icyo ashaka si ukugwanya abashikanje namba imana yo ishobora kuba yarahaye umugabo ikintu cyiza gusumba umugore iba yarakimuhaye ariko si abagore bose ari abakenyezi si abagore bose si abagore bose ari ababyeyi si bose bafise abana ari ababyeyi narabonye bamwe bafise icyubahiro gisumba icyo bafitiye imbwa bafata abana babo maze bakabaterera hanze kubara kandi bakaryama hariya abantu basohoka bambaye burya bwoko bw'uduhuzu dutoye n'ibindi bambaye mu buryo buteye isoni nabonye abagabo bamanuka ku ibarabara ejo hahise naringiye mu gisagara ku bw'ikintu kinaka kandi nabonye umugabo akurikirana n'uwundi amanuka mu ibarabara ari kumwe n'umugore we mwiza akiri muto yambaye uduhuzu dutoye dushaje byari biteye ubwoba kuraba uwo si umugabo n'umugabo adakwije umuntu wese ari ku mugore we ngo yambare gutyo si umugabo nyawe yo ashobora kuba afise imitsi icyo n'ikirandamuke icyo n'igikoko umuntu ni kamere yesu umugabo ahambaye yigeze kubaho yari umuntu mutoyi gusa ishusho yiwe ntacyo yari ifise cyo tuma tumwifuza ariko ntiyigeze habaho na rimwe ku isi kamere nka yesu kristo narabonye abagabo bamwe bapima 114 kandi batari bafise ikintu kimwe cy'umugabo muri bo iyo haje ntazigera na rimwe akomera nk'ifarasi rimwe na rimwe ntibafise ibyumviro nk'iby'ifarasi rero ubwenge bw'ifarasi ku bintu ifarasi yomenya byiza gusumba rero uko n'ukuri rero ugerageze gusa kureka imfizi y'ifarasi ifate ku nguvu ingore maze ubone ibishika ifarasi ifise ibyumviro birashe gusuma murabona kandi umuntu nta byumviro birashe afise nk'ifarasi mu bihe byinshi by'ubuzima kandi twita ingurube y'ingore ishaje tuyita ingurube y'ingore n'indarukazi maraya kandi benshi muri aba bagore basa neza mu maso ngaha hafi bari hasi mu maso y'imana inshuro ni 10,000,000 gusumba indarukazi ishaje cyangwa ingurube y'ingore nibyo neza neza byumvikana nk'ibitoroshe niyo mpamvu abantu batabikunda n'igihe yesu yababwira ukuri baramugiye kure icyo igihe ikirageze kandi n'ubu aho data ashaka ikintu kinaka cyo kumusenga muri mwemu no kugendera mu mwemu no kubaho muri mwemu no kuvuga ukuri ukuri iminsi yose kurabohora cyangwa kukaboha nimba muboshwe rero nimwidegembya nimba mwidegembya ntimwobayeho muri ubwo buryo muvuga muti erega ndafise mwemu yera ariko muracyari muri bwa buzima nyine hari ikintu cyabaye kuri mwebwe nta mwemu yera mwigeze muronka umwe yamanuka kuri wa munsi wa panekoti yari kubahindura sinizera kuvuga mu ndimi sinizera gukurikira kw'imana ugukira kw'imana sinizera ibyo bintu rero nta mwemu yera mwigeze muronka umwe yamanuka kuri wa munsi wa panekoti oya namba mwabatijwe gute narabatijwe gute mu izina rya data umwana na mwemu yera nibi etangaje ko mukora nk'uko mukora murabona Pawulo yavuze ati mwararose mwemu yera kuva mwizeye bavuze bati twaramaze kwizera turi ababatisa ibyakozwe n'umwa 19 murabe nimba tarukuri turaba babatiste twabatijwe na Yohana yavuze ati wa muntu nyene yabatije Yesu yavuze ati nibikunda yavuze ati mutegezwa kuza kubatizwa gushasha hamwe mwoba kwifuza koko kwakira mpemu yera woshobora kwakira ikintu kimeze n'icyo gikora nkawe gatoyi ariko sico nyakuri kuko mutegezwa kuza mukabatizwa mu izina rya Yesu Kristo kandi je babikoze yabashize kibiganza maze mpemu yera za kuri bo babaza ko bamufise kandi ndashaka kumenya uwo mwene data ari mu rusengero hano cyangwa byabereye yavuze ki kigira iki kavukire kitavuga ngo mwakire mpemu yera igihe mwize yavuze ki igihe kivuga gutyo ndashaka ko mumenya ko ibya karukuri nikosa si kigira iki si gihe burayo cyangwa si ki armai ibyo byavuze ngo mwakire mpemu yera kuva igihe mwizera atari igihe mwizera rero wabivuze nimuze icyo muri ko muravuga mwene data murabona oya mushingana mwakire mpemu yera inyuma yo kwizera si gihe mwizera mpemu yera n'ingabire y'Imana iza kuri wewe ikaguhindura kandi ikakugira umuntu atandukanye burundu n'ukuntu isi iri nuko abandi bantu bari uratandukanye ntutegerezwa kwambara mu buryo butandukanye ntutegerezwa kwambara ikoro ihindukije n'ikanzu ndende ubaho mu buryo butandukanye ukora mu buryo butandukanye inkomezi z'Imana ziri kumwe nawe abantu barabizi uri iki kimenyetso ahuja hose nibyo Imana iraza bayo ibashira iki kimenyetso ibyo nibyo ariko utegerezwa kuza kukuri murabona niki cari muri uwo Samson yirukira abagore ego yari yemera ntiyumvira se na nyina bari bamubwiye ntamanuke hariya n'uwo mugore uwo Yezebeli ariko ntibabyumviye cari iki Samson yari afise inkomezi rero nimwumvirize Samson yiyumvamwo gutanga inkomezi ziwe Samson yahaye inkomezi ziwe Imana ariko yahaye umutima wewe Delila nuko biri uno munsi abagabo benshi bajya mu maseminare bakaba ibihangage byinshi ya bwenge bakiga ikigiriki n'ibindi ariko hageze iby'ukuri batanga neza ingufu zabo amashuri yabo ku mwami ego ariko umutima wabo bawuhishengero ntibawuha Imana ngiyo ingorane y'abantu bashaka gukurikira iby'idini zabo ntibashaka ukuri kwa mpemu yera ntibashaka gukora igihushane nk'uko bamye bakora ariko iyo ubaye umukristo uba uri umuntu adasanzwe ubwoko bwatoranijwe ihanga ritangaje ubwoko budasanzwe rikora ibintu bitangaje bitamenyerewe n'isi kandi iyo uri mu isi ubutesha agaciro Imana ni kimwe muri ibyo kimwe kigukoresha nk'uko babikora mu ijuru ikindi kigukoresha nko ngaha ku isi kandi abantu bashaka gukora nk'uko babikora ku isi hama bakavuga ko bariko bajya mu ijuru ariko mbega kumaramara kuzoba Yesu yavuze ati bazoba benshi bazoza kuri jewe kuri uwo munsi bazohagarara ari amamiliyoni menshi bavuga bati nari muri ibi nakoze ibi azobabwira ati nimwumve imbere yanjye mwa bakozi bimbura kimazi mwakoreye nemera iyaba murongowe na mpemu abahungu n'abakobwa b'Imana bose barongorwa na mpemu w'Imana barongorwa na mpemu bitangaje byiharije baguma kandi igikorwa cyose kijyanye na Bibiliya ntibitandukanya na kimwe aho Bibiliya ibivuga bibandanya indani bahagaze akanya n'ukugira bige no kuraba inzira bojamwo hama mpemu yera akabihishura hama bakabandanya kandi baca bakora ibyo nyine bagarukira ayo mabwirizwa nyine bagashinga uwo mushinge nyine iyi Imana nyine iza kuri bo ibyo bitangaza nyine bihebuje ibyo bitangaza nyine ibyo bimenyetso nyine birabakurikirana nk'uko bamukurikiye we yavuze ati nimba mutonyizera nk'umuntu nimwizere ibikorwa nkora nimunyizere nimba ntakora ibikorwa bya data munyizere murabona hari ibikorwa biherekeza uko kwizera nyereka ukwizera kwawe atabikorwa gufise nanjye nzokwereka ukwizera kwanjye mu bikorwa byanjye niko Paul yavuze murabona none n'igiki cyari muri Samson ntiyashaka guheba umutima wiwe uno munsi abantu baha agaciro cyane nemera zabo kandi abantu biyumvira cyane nemera zabo rero nta kiri mvuze ku mashengero ndiko mvuga wa Pentecost iri shengero ryerekeza rijya mu gipanekoti isi dini ry'igipanekoti nta dini na rimwe turimwo kandi nta intego nimwe dufise yo kugiye gukira atwe gukira Kristo nibyo ubu rero igipentekoti sidini pentekoti sukugenderwa abantu sukugenderwa abantu baronka uwo ariwe wese arashobora kuyironka aba bakatolika barayironka aba batista barayironka uwo ariwe wese arashobora kuyironka n'imigenderanire n'imana kandi hari ibihumbi n'ibihumbi by'abantu biyita abapentekoti kandi batanazi no butumwa bwa mbere bwa pentekoti imbere yo gutangura no kumenya neza umushinge no kuba neza ku mushinge wa pentekoti umushinge wa pentekoti no wa igihe hariko haba ibirori byo gutangura ishengero aho babona ukuvuga mu ndimi na Bikira Mariya hajya aboneka nk'uwaborewe n'abandi bameze uko bavuga bati iki ni biki buba baborewe Petero yavuze ati aba ntibabore nk'uko mubyumvira kuko ubu ari saha zitatu z'umunsi ibyo byavuzwe mu kunteguro hariya ku ikarata y'ibarabara ni ngaha icyo ikarata y'ibarabara yavuze yoweri yavuze ko tuzoshika kuri ibi ko tuzoshika kuri aya masanganzira mu minsi ya nyuma iminsi ibiri ya nyuma imyaka ibihumbi ibiri ya nyuma niko imana yavuze nzoshika mu muyera wanjye kuba ari n'umubiri bose abahungu banyu n'abakobwa banyu bazovugishwa nanjye ngo no kubagora no banje n'abakobwa n'abahungu imisore yanyu nzobona ibyo yeretswe abatama banyu bazorota inzozi nzotuma haboneka utwomeza n'ibimenyetso mu ijuru n'ibintu nk'ibyo bavuze bati tugire dute kugira ngo turonye ibi n'uwuhe mushinga ugiye gushira ko Petero ufishe ifunguro z'ijuru yavuze ati nimwihana umuntu wese muri mwe bw'abatizwe mu izina rya Yesu Kristo mubone ko harigwa ibyaha byanyu kandi muzohabwa uwo mwe mugeranye n'isezerano n'ijyuru nganwe rwose ruzokurikira mu nyuma irya abana banyu n'abari kure bose abazohamagarwa bose n'umwami Imana yacu ngo uwo mushinge murabona ba bazoza kandi batange bazoja kwishyure abahungu bazoja kwishyure kwiga kuba abakozi b'Imana nabyo ni byiza nta na kimwe kibigwanya kwiga kuba umukozi w'Imana ariko ntushobora kwiga kuba umukozi w'Imana ingabire y'umukozi w'Imana n'ingabire iva ku Mana izo ntumwa zari zize ubwenge kandi zarize bihanitse uko zishobora ariko yamara Yesu ya siko bari ariko ntiyabemereye kuvuga ubutumwa imbere y'uko baronka mpemu yera kandi igihe baronka mpemu yera rero niwaja mu iseminari nibyabaye kuri pentekoti bikaza kuri wewe amen ariko niwasohokayo uciye mu byiyumviro by'ubwenge kandi yo urupapuro rw'umutsindo mu kigiriki n'urupapuro rw'umutsindi mu tugenegene nibyo bintu byose bitandukanye urupapuro rw'umutsindo n'ibintu byose bindi niwaza ofisi izo mpapuro z'umutsindo uhinga uvuga usinyigisho yawe ushaka guha umutima wawe Imana ishaka umutima wawe ego mugenzi atanga ingufu ziwe si umutima wiwe ego mugenzi Imana ikoresha gusa icyo yihaye rero hariho benshi muri mwebwe bazovuga bati nzotanga iminota 15 kuhinga mu gitondo namba niwavuga ubutumwa kurenzaho gusa nzotegerezwa guhaguruka maze ntahe imuhira yemwe ufise iminota 15 kuhinga mu gitondo ibyo nibyuha Imana bamwe muri bo bavuga bati nshobora nkumbure kwihanganira igihe cy'isaha sinzi uko nshobora kubikora yemwe murabona ibyo nibyuronke iminota 15 igice cy'isaha murabona
Well, you got 15 minutes on Sunday morning. That's what you give to God. Some of them said, I can maybe suffer a half hour. I don't know how I can do it. Well, see, that's what you get, 15 minutes, half hour, see?
Nigiki ushobora gutanga Imana izokwakira ibyo uzotanga ariko Imana ishaka wewe wese ishaka agace kose kawe ishaka byose ishaka ikintu cyose uri ishaka ubuzima bwawe ishaka intaye yawe ishaka umunota wose wo kubaho kwawe ishaka kubaho neza wigenza neza ishaka ikintu cyose cyeguriwe kuri iyo neza ku buryo ishobora kukurongora no kukuyobora no kugushyira mu bibanza aho ishaka kujya urongowe na mpemu yera ariko abantu uno munsi bavuga bati rero rindira gato y'umwungere wanjye niyavuga ubutumwa kurenza iminota 30 ibyo narabyumvise kenshi narabonye abungere beza birukanwa mu mashengero kuki inama y'abadiakoni yavuze iti rero raba ngaha nyakubahwa twaguhaye akazi ko kuza ngaha kandi ntitwigeze na rimwe tuguha akazi kugira ngo uze kutuvuza kinduru igitondo cyose dushaka twakugeneye umwanya w'iminota 30 inkengero ipfutse byoba byituhecece murazi ndifuza kugira ishengero nk'iryo igihe kimwe ndifuza kugira igwibakwe ryo kubabwira icyo niyumvira kuri bo n'icyo ijambo rivuga kuri bo ego yemwe namba bifata umunsi wose ntaguma mbandanya gusa kuvuga ubutumwa ego Imana ishaka ukwiheba kuzuye muravyizeye Imana ishaka ukwiheba Imana ishobora gute kukwereka ibiriho imbere yuko umwihebera utegerezwa kwiheba umviriza iyo uhebye byose muririmba ijya ndirimbo muti ndahebye byose ndahebye byose ni gute nitabi ni gute niri ya nyambaro ni gute niri narika shapu ni gute nivyo bintu bindi bajana navyo ni gute na kariya ka America toy ufise ni gute na kiriya cyumviro gitoy nurusaku ni gute nakujya gukarira uwari we wese abatiza mu izina rya Yesu igihe utagira hano na hamwe muri biri yaho uwari we wese yigeze abatizwa mu bundi buryo bwari bwo bwose ndasaba uwari we wese kunyerekaho umuntu uwari we wese igihe cyari cyo cyose uretse ishengero katoliki igihe batangura imyaka amajana atanu inyuma y'urupfu rw'intumwa ya nyuma aho we wese yokoresha izina data mwana na mpimugera mu mubatizo muze munyereke cyanditswe cyanke kahise ni byizegwa bya gatolika si iby'abapolitiki ubu ndashobora kubereka mu yaho bibiri yivuga mbere y'igihe ko bakoresha izina ryiwe gushika icyo gihe kandi ko bazokwiha izina ritari ryo bavuge ko ari bazima kandi barapfuye ndashobora kubibereka mu cyanditswe bibiliya yavuze ko bobikora ngaha byashizwe imbere yabo kuko abantu batobitora nk'uko neza neza bakoze mu gihe cya Yesu ntibashaka ukuri bashaka zanemera bashaka ikintu genda uvuga uti va muri iki kibanza va muri iri koraniro mva ku iki ushaka gukomoka mu ijuru n'ibyizigiro byawe bishaka kuba ibintu byo hejuru Yesu yavuze ati shyira ibyizigiro byanyu ku bintu byo hejuru atari ku bintu byo mu isi bizonanirwa gumana n'ijambo agumana n'ukuri imana n'imana y'ukuri niko yamye mu bihe byose igihe cyose umuntu yagendana n'imana imana yahinduka ukuri kwakora ibimenyetso twumiza n'ibitangaza ku ihanga ryayo n'intumbero y'imana gukora ibyo heba byose icyo kimwe hano rero civile kentugi ntagiye kirekire kiyaciye hariho umuryango w'abantu beza cyane bari bafise umwana gwayo barahamagaye kumusengera umuganga yarasohotse mu bitaro gute naho kubijanye n'uwo mwana yavuze ati uwo mwana ari ku mfiro nta kintu na kimwe gishoboka kuri we yavuze ati afise kanseri yo mu maraso no mu magufa yavuze ati uwo mwana ategerezwa gupfa yiyumviriye ati ewe mana nturabivuga nturabishingira intara yaragiye maze avugisha ababyeyi biwe hanyuma ababyeyi bariko bararira baboroga umwana wabo yari yagiye nk'uko bari babizi ariko bakoze iki umuganga yari mukuri we ikintu cyose yarazi gukora yaragikoze kanseri yo mu maraso no mu magufa n'umwicanyi kandi nta kintu cyo yihagarika yavuze ati umwana agiye gupfa sekuru uwo mwana mwese murazi icyo kibazo sekuru uwo mwana yaraje igihe yanyumva ndiko ndavuga ibijyanye n'umubatizo wa mpemu yera yavuze ati ndibuka imyaka iheze igihe umuvugabutumwa wa kera yavuze hariya ko hazobaho igihe abantu bazoronka mpemu yera ubugira kandi ibitangaza n'utwumiza bizokora yagiye mu cyumba cya wenyine ntiyashobora kugumana n'umuhungu we cyangwa mukazana we ukundi yagumye hariya arira yongera asenga igihe uwo mutama yasohoka hariya icyuya cyaseseka mu ruhanga rwiwe amaso yiwe aca ibibatsi yavuze ati ujya mwana zobaho yavuze ati iki yavuze ati muganga ndakubaha nk'umuntu w'ubwenge ndakubaha hamwe n'ubumenyi wize mu bushakashatsi bw'ikiganga ariko navuze nti narasenze ndasenga gushika mpebye ikintu cyose nategerezwa guheba kandi mpemu yera yavuze ati uwo mwana azobaha byarakoretse kuki yarahebye ikintu cyose yarafise imana yaramurindirije hanyuma ivugana nawe igihe yifuza guheba ikintu cyose icyo nicyo tubuze ntimushaka guheba inzira zanyu ntimushaka guheba amashyirahamwe yanyu ntimushaka guheba ibyo mukomokamwo ntimushaka guheba umwanya n'umwe mutegerezwa gukora ibi bijya cyangwa ibinda aho gusenga ntimushaka guheba ibintu binaka kubw'imana imana irashaka ko mubiheba mu kurangiza ndashaka kuvuga ibi benshi hano barakunda kuvuga ariko nta mwanya mfise imana ishaka ko muheba rwose igihe muhebye ikintu cyose rero muzobona ko ibyo ndiko ndavuga rukuri kandi muvuga muti bazoshyira hanze y'ishengero ryanje ntibazonyemera ko mvuga ubutumwa ibyo bifise irihe tandukaniro iryo ni dini ry'ubushakashatsi ibyo turi ko turavuga ni ukugendera mu mpemu imana n'ukuri
What we're taught, that's walking in the spirit. God is a reality.
byari kugenda gute iyo Mose avuga ati rero nimurindire narigishijwe bihagijwe kubijyanye n'ibi byose abarozi n'ibindi iyo muri Egiputa nshobora kwigisha abo banyegiputa ibi n'ibintu bike nshobora kubigisha ibijyanye n'ubuhinga bw'imyifato y'abantu nshobora kubigisha ibyerekeye ibintu byinshi ndi umuhinga wabyo ariko byamusabye kwibagira ikintu cyose yigeze kumenya uhoraho nawe acazana gusa buri kintu kivuye iwiwe byamutwaye imyaka 40 gukora ibyo ariko igihe yahura n'uhoraho imbona nkubone yamenye ko hariho imana nzima yamubonye mu gisaka cya kumuriro hanyuma aravugana nawe wewe yamu yamanukanye no gukora akazi kiwubwiwe ntibyamusabye kugira igisirikare yamanutse wewe hamwe n'imana yajyanye ikarati iranga ibarabara yari afise inkomezi z'uhoraho yari afise isezerano ry'uhoraho yari afise impemu y'uhoraho ntiyakekera ntiyarakeneye utugenegene cyangwa amashuri yiwe igihe yesu yari hano ku isi byamusabye kurondera kandi kuronka umuntu yagiye ku bantu bo hejuru cyane bafise amashuri kandi bafise ubwenge mbega yari gushobora kuronka umuntu uwo ari we wese oya mugenzi bamwise Beelzebuli umudayimoni ntiyari kuronka n'umwe yari kumukurikira yakoze iki byamusabye gutora abari babikwiye rwose yashobora kubaronka mbega ibyo ntibibabaje ikeshi nari yumviriye iri jambo natwe turugaye yemwe shengero nimwumvirize iyi mvugo igihe cyose nibajije n'ikihe kintu ko uko twiyimye uko twibye imana urutonde nyayo ryayo uko kuteza ubuzima bwacu bikwiye kuriwe nk'uko tutemeranije n'integuro yiwe uko twatembye kandi twamutumye arindira no kurindira no kurindira agerageza kurondera umuntu runaka hantu hanaka wowe yari kumwizigira umuntu runako wari gutuma byose bigenda neza naze ku nzira y'ubwenge bukwiye ubwizigirwa kuhoraho avuga ati data ndi hano sinitayeho nzokurikira ibyanditswe ijya karata sinitaye iby'uwundi muntu wese yovuga nzokomeza nayo kandi ndabigaragaze by'ukuri sinitaye ibyo izo ntwara data jyewe ntacyo ndicyo mbere ariko nshaka ko wowe undongora kandi tuma mwemu yera yanditse ino bibiliya no gukora aya masezerano arigaragaze biciye mu buzima bwanje ndiyumva yuko wewe undongora muri iyo nzira ndi hano ntuma byavuze Yesaya mu ngoro igihe yabona abakerubi bafise amababa hejuru y'amaso yabo hejuru y'ibirenge byabo kandi bagurukira ku mababa nawe afata ikarata rya kumuriro hanyuma yeza akanwa kiwe n'umwe mu w'imana yaza hejuru yiwe kuki tutobishobora imana ntishobora kuronka umuntu nk'uyo igihe yarondera abigishwa biwe yaje kubiwubwiwe abiwe ntibamwakiriye ntiyari gushobora kuronka umuntu uwo ari we wese bari barindiriye ibyo uyu munsi sirindiriye gukizwa kuvuye mu ijuru ariko sinita yuko koba kungana uko gukira kuva mu ijuru mugira baracyari abatakwizera byiza hanyuma bamaze kwanka Yesu igihe bamwe 70 bagenda byace yaciye ahindukirira abo bigishwa aravuga ati namwe mwifuza kugenda nabo baravuze ati mbega twojaye petero we yavuze ati wewe niwe ufise amajambo y'ubugingo budashira murabona nawe aca asohoka rimwe na rimwe kandi hariho umuntu atari afise imbone z'amaso mu bitoboro byiwe niho yakora utwonda dusiga ku maso yiwe aca amubwira genda wiyoze mu kidengeri cy'isirowamu nuko amaze gukora ibyo yongeye kubona mbega byarabihinduye ukumenyekana kwiwe kwarongerekanye oya kwaragabanutse kuki yagumye kuri iyo nzira yagumye kuri iyo karata y'inzira nicyo kimwe uno munsi babona ibimenyetso twumvise ibitangaza n'ibindi bintu byose byakozwe kandi bavuga bati aha ibyo nta na kimwe kuri ibyo byari gutegerezwa gushika ibyo ari byo byose murabona bazuye Lazaro mu mva bisa naho byonyiganyije igihugu cyose bibiliya yavuze ko yobikora ibyo byari ibimenyetso byategerezwa gukurikira igihe yari kuri wa mugore w'umusamariya ngaha maze akavuga ati ufise abagabo batanu byote ategerejwe kuba byaranyikanye igisi yose kandi igihe ari mihangagiwe kandi murabibona igihe kukindi akora cyo kimwe kandi bavuga bati aha aha erega nibaza ko byari ibyo murabona ntibaraba gusa nta kwiheba yo bazofata kanya gato ko kuca ku ishengero rimwe na rimwe n'ikintu nk'icyo ariko iyo hageze kugira ukwiheba oya ntibazobikora ntibazokwiba ntibazobishaka igihe Yesu yahamagara abigishwa biwe yategerejwe gukora iki yafashe ubwoko bw'abantu batiza abagabo abantu batashobora no gusinya izina ryabo Petero Yohana Bibiliya ivuga ngo bari abantu atacu bazi kandi batize abo nibo yategerejwe gutora ariko namba abize batashaka ntibashaka kumwumviriza icyo gihe ntibazomwumviriza ubu bakurikira inzira yabo bari ku nzira yabo kandi bakurikira iyo nzira bari ku nzira yabo kandi bakurikira iyo nzira kuko nibyo bigishijwe kuko abungere babo bo ba musenyeri babo n'abakardinali ariko mwe muyera azogarukana kuri Pentecost igihe cyose babikoreye abantu bose mu byanditswe kandi bizoba muri iki gihe bose azogarukana kuri uko kuri azogarukana ku mubatizo w'ubushobozi bwa mwene bizokurongora kandi batazokwigira na rimwe bakura ijambo rimwe kuri Bibiliya azoguma neza muri Bibiliya havuga ibi azoguma kuri ibyo nyene muri yo mwe muyera azobikora azanukuri yakoze iki yategerezwa gufata ababarobyi atacu bazi ntibari bafise n'impunzu ikintu kimwe gusa bizingirako isenga n'ibindi nta mpunzu ibitazi gushikaho batari bazi gusinya izina ryabo abantu batize nta kwigishwa ariko yabonye umuntu munaka yategerezwa gufata umuntu munaka ariko yabonye abagabo muri bo bari bameze uko bari biteguriye kwiheba bari babikunze nta na kimwe bari bafise kindi cyo gufata niba bafise amashengero namwe amadini namwe icyo aricyo cyose barabarobyi gusa atacyo baza bungere b'intama ntibari bazi kwandika ntibari bazi gusoma cyangwa ikintu na kimwe ariko nta na kimwe bari bafise cyo gutakaza kandi yarabafashe kandi barabihebye bavuze bati icyo kuvuga cyose mwami tuzogikora tuzogukurikira ariko igihe biheba gose kandi bishikaniye imana imana yarabahaye ukuri kwa Pentecosti yabayoboye hariya kuri Pentecosti kandi yabahaye mwemu yera hariya bari bari hariya munsi ya mwemu w'imana bakora ubwoko bwose bw'imenyetso bw'ubusazi ku bantu baguma bavuga ibitumvikana bigenza uko babonye kandi bagerageza ku niko bibiri yivuga bari kuki bari mu ibarabara rikuru bibiri ivuga iti nimukanwa kukatumvikana no mu rurimi rundi nzovuganira n'ubukoko kandi uko niko kuruhuka k'ubugingo ngibi bitoshika Yesaya 28 ku murongo wa 18 mubisome nzovuganira n'ubukoko mu kanwa katumvikana no mu rurimi rundi uko niko kuruhuka asi ku munsi w'iyinga asi uwo munsi w'ukuruhuka mwe muyera ni uwo munsi w'ukuruhuka mwe mbwe bene data b'abadivantiste asi ukuruhuka ku isabato y'umunsi w'indwi mwe muyera n'ukuruhuka nzovugana n'ubukoko mu kanwa katumvikana n'izindi ndimi kandi iyi niyo sabato iyi ni isabato bisigira ukuruhuka ubu n'uburuhuko bw'ubugingo ufise uburuhukiro budashira n'imana igihe yaremye isi umunsi w'indwi yararuhutse inyuma yawo yararuhutse yabandanije iruhuka iyo winjiye mu mana uraruhuka igihe cyose atari kuva kuwiyinga gushyika kuwiyinga aturaruhuka ibihe bidashira aturonka ubugingo budashira mwe muyera guha uburuhukiro bwawe rero baronse ubuzima bwa Pentecosti ukuri kw'imana babonye ikintu kinaka mvuga ikindi kintu kimwe zanemera ntizihaza umutima ushonje zanemera ntizihaza iyo umuntu asonze imana uramubwira uvuga uti vuga inama y'abatumwa ba umunywanyi w'ishengero ushyira izina ryawe ngaha mijigwa cyanke wibire cyangwa icyo aricyo cyose ushaka ntibizokwigira bihaza ubugingo bushonje kuko batoranijwe n'imana kurondera ubugingo kera bari abamarayika kera hariho umumarayika umwe ataguye bibiri bya gatatu by'amarayika bo mu ijuru baraguye ni zimwe mu mbi zikorera mu bantu basenga cyane murahazi ko bibiri y'ibivuga mwese ntimwamye muri ngaha nyene kera mwarahandi hantu mwibuke icyaha nticyatanguriye ku isi, icyaha cyatanguriye mu ijuru. Igihe Lusuferi yafashe amatsi akamugira, yavutse ati shaka idini, gushinga idini riniya, gukora ikintu gihambaye kininiya. Yagiye mu gihugu cyo mu burariko maze ashinga ikintu kinaka kininiya, gusumba icyo Mikayeli yari afise. Rero yirukanywe mu ijuru, kandi abo bamarayika basigaye hariya. Izo mwemu yemwe niyo mwamvu igihe uru rusago rwo ku isi ruzosamburwa. Dufise uruturindiriye, murabona? Kandi niyo mpamvu izina ryacu ryashyizwe mu gitabo cy'ubugingo cy'umwagazi w'intama imbere yo kuremwa ku isi. Abo data bose yampaye bazoza kuri jewe. Bishobora gute? Mufise amaso kandi ntimubona, amatwi kandi ntimwumva. Nta gitangaje, murabona? Hariho ibyo bintu byose, murabona? Imana yasezeranye icyo gihe byose byari igihe navuga ko rijya joro ku muntu. Yesu yavuze ati igikoko cyaje ku isi Antikristo n'umusenzi cyane, biregereye cyane ku buryo byohenduwa n'uwatoranijwe namba bishoboka. Irihambaye ukuntu idini rihambaye ryotangura kandi ko bogira ayandi madini. Umukecuru nyina maraya akandi yari afise abakobwa batoyi bari abamaraya bari basohotsemwo mu madini, yavuze ati kandi bohakwa guhenda isi yose kandi bohenda n'abatoranijwe namba bishoboka. Ariko ntibishoboka, amazina yabo yashyizwe mu mwagazi, abamenywe mbere yarabahamagaye, abo yahamagaye yarabatsindanishijwe, kandi abo yatsindanishijwe yabahaye ubwiza. Rero nta bindi n'abandi basigaye, murabona? Nibyo, ntushobora kuza kiretse Imana iguhamagaye, nibiva kuwushaka cyane kuwiruka, ariko ni Imana igira imbabazi. Nibyo neza na neza, nibyo byanditswe, niki byanditswe bivuga. Rero ntibashaka kumva ibyo, kuki bari mu mwijima bashaka gukurikira nemera meze neza nkawe? Nta na kimwe kivugwa ku neza, nta n'umwe ari mwiza. Imana niyo nziza, murabona? Ariko ushaka kumwihebera, ibyo nibyo ndiko ndiyumvira. Uriteguye guheba, murabona? Ni ntibizohaza ubugingo bushonje, nimwumvirize. Igihe Pawulo ni bangahe bazi ko yari umunyateolojiya? Ariko yari umuntu w'igihangange, yize we atankeka, yigishijwe na Gamaliyeli, umwe mu banyateolojiya bahambaye b'icyo gihe. Ariko none yavuze iki igihe yaza ku isengero? Soma Abikorinto ba kabiri mu gice cya kabiri ku murongo wa kane. Mu Bikorinto igice cya kabiri ku murongo wa kane yavuze ati imvugo yanjye no kwigisha kwanjye ntibyari umwamajambo y'ubwenge yo kwemeza abantu, ariko byaserukamwe mpemu n'ubushobozi kugira ngo kwizera kwanyu ntiguhagarare mu bwenge bw'abantu, ariko uguhagarare mu bushobozi bw'Imana. Ariko naje kuri mwe byo mu bushobozi bw'amwe mugera mu kugaragaza. Mu kugaragaza iki? Akwerekana ibimenyetso n'utwomeza ako bw'amwe muyera. Nace kuri mwebwe kugira ubushobozi bwanyu, kwizera kwanyu ntiguhagarare ku bwenge bw'idini rihambaye igishengero, ariko guhagarare ku bushobozi bw'amwe muyera n'ukuzuka kwa Yesu Kristo. Umunyateolojiya ahambaye yigeze kubaho yategerezwa kwibagira ikintu cyose yari azi kugira ashobore koronka Kristo. Kandi yavuze ati ese nigisha ibimenyetso by'ubumenyi, nigisha uburongozi bw'amwe muyera buciye bugufi. Kandi naje kuri mwebwe nigisha ati nari gushobora kwigisha ukundi, ariko atamajambo yanjye n'ibikorwa byanjye ntibyigisha uko. Ubu tuzoraba ko tutazoronka amamiliyoni muri 34,444 uko biri kose, icivugo cyabo tuzoronka benshi bazokwiyunga natwe uyu mwaka. Yavuze ati nari gushobora gukora ibyo, nari ndabifise kuva kera, ariko narabihunze. Naje kuri mwebwe nashize umutima wanjye ngo nshimikire ku majambo y'abanyeturuja bamwe bamwe, ariko naje kuri mwebwe mu bushobozi no kugaragazwa kwa mwemuyera kugira ukwizera kwanyu kubakwe mu mwemuyera atari mu bwenge bw'abantu. Iyo Mana yanjye, Imana irondera abantu nkabo, Imana ikirondera abantu ishobora gukoresha nk'uko. Nagiye kinini giheze London mu Bwongereza, ndiko ngenda n'amaguru gato Bwongereza, n'ibizinga by'Abongereza byuzuye abantu. Mu Bwongereza biragoye kuronka ikibanza, ariko abafise inzu hariya batunze ni nko mu Budage n'ahandi hariya mu bihugu bya kera, kandi ubutaka burashaje. Bafise iruhande y'inzu watoye mu Budage n'ahantu nkaho nkaho nturonka mu kibuga ibyatsi byiza byatemwe cyangwa n'ibiti byiza, uronka amatomati, ibiharage, ibijumbu, ikintu cyo kurya. Bategerezwa kandi ubutaka bwarafashwe ku buryo umusirikare muto w'Umwongereza yarantwaye. Twagiye hejuru y'umusozi jewe na mwene data Bax hamwe n'uyu muhungu, twaje ahantu hameze neza cyane, hari ibiti n'ibyatsi bito bito hamwe n'ibindi byose. Naciye nibaza nti ese aha ni ahantu heza cyane? Navuze nti kuri uyu Mwongereza ni mwebwe ndashaka kubaza ikibazo, ndabona irizinga ryawe hano rimeze neza cyane, kubw'ibyo kubera iki hari ahantu hanini hano hari ukwaho imirima myinshi ahantu heza cyane hamwe n'ibiti n'ibindi nk'ibyo, kubera iki mwavuyeyo kandi ata muntu n'umwe azoba yubaka inzu hano? Yavuze ati elevela nshaka kuvuga ibi, haraciye hafi magana abiri habaye indwara y'ukuvura kw'amaraso yabonetse hano mu Bwongereza avuga ati ntibari bafise umuti kandi abantu barapfuye nk'isazi yavuze ati modoka bavuze banyeretse yatu munsi n'ijoro ntibashoboye no kubahamba abapastori baje gusa hano rimwe na rimwe baduze ibiganza byabo basenga hanyuma basubira inyuma babatereye bose muri iki kiyaya hano ntibashoboye no kubahamba yavuze ati barapfuye kandi barapfuye kugeza ku bihumbi n'ibihumbi abana bakuze n'ugwaruka n'ibindi byose barapfuye bafashe abo bantu bapoma aho hanyuma bagafata bagashyira ivu hejuru yabo igihe indwara yarangiriye maze arambwira ati urazi n'ikuru urazi n'inkuru arongera avuga ati kuva uwo munsi gushika ubu umwongereza yizeye cyane ko atazoshyiraho imigwi yiwe ahantu hari nk'ibyo byigeze kuba ntiyoshyiraho imigwi yiwe ku bintu nk'ibi ntiyoshyiraho inzu yiwe ahantu urupfu rwasigayemwo nanje narahagaze aho igihe gito ndibaza ntibikenewe ko ndamubwira niyo bitahura ariko gute mu isi umuntu azokwitwara ariko kuri gushika namba nk'indwara imyaka ibiri iheze yashyize ku butaka aho ariko urabura ibyizigiro kandi uragira ubwoba ku byerekeye ku isi ugomba kubamwo akanya gato hanyuma ushobora gufatwa n'indwara namba warubatse inzu aho hanyuma uzoteze urupapuro rwawe rudasiba ku myemerere y'umuntu waremwe yashyizeho imyaka ibihumbi ku myizerere y'idini idini nta kintu nta gikorwa cy'imana muri ibyo kandi byose ibyo hanyuma uzotuma izina ryawe n'inyigisho zawe kandi byose ahantu hanyuma urondere kujya uraramba itegereze mugenzi ntukore ibyo kuri ubwo rutare nzokubaka k'ishengero ryanje kandi amarembo y'ikuzimu ntazorishobora ibikorwa nkora namwe muzobikora ndi kumwe namwe no muri mwebwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi Yesu Kristo wa wundi nyene ujo uyu munsi n'ibihe bidashira imana ni imana y'ukuri ntugafate gusa nemera ntugafate uko kwiyumvira fata ukuri fata imana nzima ikintu icyo ari cyo cyose imana iri imana y'ukuri ibyo biguha gushikama biguha ibyizigiro biguha kwizera biguha mwemu biguha ibimenyetso biguha ibitangaza bikora muri wewe nk'ibyo byakoze muri Kristo kuko iyo niyo yari intego yiwe y'ukuza kuza n'umuntu kumana no kugira imana n'umuntu babumwe ariko twafashe amadini hama tumushyira hanze dufata nemera hama tumushyira hanze none ubu turi ku mabarabara yo ku ruhande ariko hari ibarabara rikuru ry'ukuri ngaha n'inzira ku ibarabara rikuru ubu kuri mwebwe banazarayo nashaka kuvuga ibi muvuga muti ibarabara rikuru rya kera ryahezagiwe ariko ntiryari barabara rikuru nimba mubitahura yavuze hari barabara rikuru ni akajambo kakunganizi n'inzira kandi inzira iri ku ibarabara rikuru si bose bari ku ibarabara rikuru bagenda ariko ni bose bari ku nzira bagenda murabona hari barabara rikuru na asoma Yesaya 35 hari barabara rikuru n'inzira murabona ibarabara rikuru rifise hagati niho hagati na hagati y'inzira hama hagati na hagati y'inzira hano ntama igihe imvura izogwa ikuraho mwavu wose ku ruhande ubu muravye neza igihe umuntu yihanye ahanga amaso kuri Kristo ubu nimba mutaravye neza nk'uko nariko ndigisha rya joro nko muri igihe Yakobo na Yesu bavuka bose bavutse ku mugabo atunganye n'umugore atunganye ariko bo bari amahasa umwe umuntu w'umubiri asenga yajya ku ishengero kandi yari umuntu mwiza Yakobo umuteka mutwe muto ariko yari afise ubwenge bwiwe ku kintu kimwe burya busamuragwa bwasigura byose kuri we uko yari kuri uburonka kose kuko bibiri ivuga ati yari yaratoranijwe imbere y'uko imishinga y'isi ibaho guhanga amaso kuri ibyo ubu hari abantu sinitaye kumenyekana bakoresha ibyo bategerezwa guhomba cyangwa ibyo bategerezwa gukora nacyo bihindura kuri bo naho bokwitwa ibikoresho bya kera uko biri bari kose bahanze amaso yabo kuri Kristo kuko batoranijwe ubugingo budashira kandi bishinikiza kuri ibyo hariya naho byo batwara byose naho byo batwara ibyo bafise byose baguma bishimikiza hariya uwundi ni umunyedini ajya mu ishengero akiyumva neza nk'abandi bose hama gataha muhira murabona ubwo nibwo buzima bwa Esau murabona hama burya bundi n'ubuzima bwa Yakobo ubu ngizi impande zose ubu nshinga umushinge wawe muri Kristo suzuma neza ko uri muri we gute winjira muri we mukuramukanya mu gusukana k'amazi gute muri mwemu abikora ino ba mbere kumuro
igice cya mbere ku murongo wa 12 twese twabatijwe mu mubiri umwe mwe mu yero umwe twabatijwe mu mubiri umwe aho hari na zangabire 9 zamwe mu nabijya bikogwa bine bya mwe muri wo imana yashizeho mu ishengero intumwa abavugishwa nayo nabandi muri iryo shengero muri iryo hariya hariyo ingabire zo gukira ibitangaza kuvuga mu ndimi ubwenge ubumenye ibyo nibyo bintu bimenyeso abiherekeze uwizera kubera iki mwokwemera akubera iki mwokwemera ico ntabasha gutahura ni kubera ko abantu bashaka koronya ivyatsi by'ubwoko bubi bya ekleziya kandi urutareguzi ubuki mana yanje ivyo ntabyo nshobora gutahura nimuze twunamika imitwe yacu uwo bawifuza ko bakwibuka mu isengesho uvuga uti mana mpica umutima wanje ugomba ndakunda umwami Yesu data wa twese wo mu ijuru rimwe na rimwe inyuma y'igikorane ndibaza kubera iki mbega mwemu yera gusa guma manukira ishengero abikora gute yamara umuntu yarobanijwe na mwemu ntashobora kuvuga icyo bashaka kuvuga bategerezwa kuvuga ibyo mwemu avuga ngo bavuge kandi dusanga mu isezerano rya kera abahondagura inzahabu uwahondagura yahonda inzahabu akongera guhonda inzahabu akayihindukiza akayihonda gushika umucafu yihezemo akandi akayihonda akugeza ishusho yiwe igaragaye muri iyo nzahabu niho yamenya ko yari nyayo uko niko mwemu yera ahonda ishengero akarihindukiza akaricira urubanza kubwibi na biriya akarikuramo umucafu wose gushika ishusho y'ukuri ya Yesu Kristo igaragarira mu bantu biwe bakagira bwa bugingo nyine n'ibimenyetso nyene yakoze ishusho ya mwemu yera mu bantu mana afata umutima wanjye ukenye nkubita mpindukiza uburyo bwose ushaka mwami ariko undeke nse na Yesu reka nse na Yesu mwami reka abantu bose hano no munsi mwami reka twese duse nkawe ubuzima bwawe bw'urukundo ukumvira kwawe kuri data twarababwiye gusa ko ugukundwa kwawe kwagabanutse igihe wajya gukiza indwara by'ukuri waruhambaye abantu baraje kukuraba ariko byari biki udukate n'udufi kandi igihe wababwira ukuri kw'ijambo ntibifuza kurigendera nuko ugukundwa kwawe kuragabanutse warabandanije ukora ibitangaza ariko ugukundwa kwawe kwaragabanutse uri imana y'ukuri wamyo aruko ntuhinduka ndasenga data kishengero n'abantu hano badugije ibiganza boronke iyerekwa ry'ibyo no munsi reka babone mwami ko atari umuntu hamwe twokurikira umuntu nuko tuzoba bagowe ariko hamwe twokurikira mpemu yera azoturongorera mu isezerano ryose ryo muri bibiliya ese ikintu cyose cyoshitswa mu buzima bw'abantu baba hano no munsi mfashe impuzu z'abana batoyi udukoti duto duto ibitambara amakete mu kiganza cyanjye twigishwa muri bibiliya ko bafashe ibitambara n'imyambazo bivuye ku mubiri wiwe kandi mwemu zihumanye zikabavamwo bagakira abantu no munsi baracabona iyo mana nyene ubu turazi ko tutari mu rwera Pawulo ariko uracari Yesu kandi ntiyari uwera Pawulo bwari ubugingo bw'uwera Pawulo bwegukiye Yesu Kristo uhoraho yakoze ibitangaza bidasanzwe si Pawulo uhoraho none data mana twizera ko nta kintu kimwe tuzi keshi turanegurwa kozanya ibirenge kubatizwa mu izina rya Yesu kubuza abagore kwigisha kwizera mu mutekano uhoraho w'umusha nk'uko Pawulo yigishije yabwiye abanyefeso ati bari baratoranijwe imbere y'itanguriro ry'isi kuba abahungu n'abakobwa b'imana abwira abikorino ko iyo mana yase Esawu maze ikunda Yakobo imbere y'uko bavuka imbere y'uko bagira amahirwe yo kumenya icyiza n'ikiba kubwo gutoranywa kwabo ukumenya ibintu imbere y'uko biba kwayo kwamutumye abimenya kandi data ni kuki bagwa kubw'ibyo bintu umubatizo wa mwemuye hamwe n'ibimenyetso kugukomeza nkuko wasezeranye bivuga iti uko wamye jo ni kuno munsi ni kuzokwama ibihe bidashira data nidushaka kugutandukana ariko twebwe ku tubabasavye bawo dutegerezwa gukurikira ijambo ryawe ndasenga data ngureke abantu baboneka atari kuba abatandukanye cyanye kwigungira ko cyanye kugerageza kuba umuntu tutare tugerageza gusa akugumye ijambo ryawe kandi mugende undi kabino bitambara kubagwaye ese umwe muri bo yokira mwami ese mwe muyera wawe abone kukugaragaza ukwizera kandi se bogenda maze bagakira biduhe mwami muhezagire mwene data muhezagire mwene data neville hezagira ishengero hamwe hezagira ishure rya miga yo kuyinga bigisha hezagira bungere bose bari hano hezagira abashitsi mwami ifasha ntegerezwa gutwara imodoka n'ingogobo kugira ngo ambaho kugira ngo ngerageze guhoza umuryango babaye umutima ibirometero amajana 241 na kimwe canke birenze ko mugiye hugu umwanya muto yigusa wo kubikora bana nanje mwami ifasha kandi se muri byo ntanarimwe ntanakimwe ntanarimwe nkunda kuvuga ku muntu yapfuye kugeza mpaye abo bahagaza amahigwe yo kumwakira mana bihabo bantu beshi bakengeretse bo muri Kentucky begere bicishije bugufi rya rutaro no muhingamo muri iryo sengesho rya Methodist hanyuma baguhe imitima yabo biduhe mwami gira imbabazi uduhezagire twese hamwe ukiza abagwaye maze urokora abazimiye tubigusabye mu izina rya Yesu amen ngiye gusaba mwene data Neville ngafata igikorani ku bw'akanya gato kugira abandanye kandi sinza cagiye gukora ubu kandi musengere mwese kandi nzobabona igihe cy'Imana ibahezagire mwene data Neville.